mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo umurongozi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 62 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwama guhezagire mwene data Nevi ndanezerewe cyane kugaruka mu ishengere rijoro nasaraye gusa ubutumwa ubutumwa busa naho bwari burebure mu gitondo kandi ndanezerewe atankeka yuko bwabonetse ngaha naho biruko kandi bwandyohe nanjye bwanje kandi nizeye yuko mwaryohewe kubwumva ntimwibagire ubu mwame mwibukibi yuko ibi ari ibintu byuba ku mukozi wa Kristo. Murabona ukwizera ubwa mbere hanyuma ingeso nziza, kandi rero mwibuke nte mugera nashobora gupfuka inyubako y'Imana gushika ibi bintu biriko birakoreka ku bwa mpemu. Murabona icyo wo ukora cyose bibi biriya n'ibintu byuba ku mubiri wa Kristo. Murabona biriya bintu ubu ntimubyibagire yuko ibi ngaha ari bya mbere ni ukwizera kwanyu ingeso nziza ubwenge n'ibindi n'ibyo kongera ko gushika igihagararo cyuzuye cya Kristo kigaragaye. Rero mwe muyeraza ko kandi arabimatanisha nk'umubiri umwe. Ibi bintu bitegerezwa kuba kubw'ibyo Yesu yavuze ati muzobamenyera ku byo bama. Murabona icyamwa ntiwoshobora kwama icyamwa udafise ibi bintu byo kubyama muri wewe. Kandi rero iyo ibi byose bifashe ikibanza cy'iby'isi n'ukutubaha Imana n'ibindi rero kutizera kose kurirukanwa, rero ibintu byose by'isi birarangira. Rero nta kintu na kimwe gisigara kiretse icyaremwe gishasha muri Kristo. Kandi rero abanyefeso 4:30 havuga ibi kandi ntimukababaze mwe muyera w'Imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa bashyizwe ko ikimenyetso mu bwami bw'Imana. Ubu ntimubyibagire mubigumize mu bwenge ubu bisaba ibi bintu bwa mbere rero gushyirwa ko ikimenyetso ni mwe muyera igipfuniko kidushira ikimenyetso mu mubiri byiza cyane. Turafise umutwaro ubu wa mushiki wacu litere w'i Chicago umugabo wiwe yagize isanganya kandi yararyamye ari ku mfiro. Mushiki wacu lite kandi Dite White mushiki wacu mutoye ngaho uwo tuzi kuva kera meze nabi cyane cyane muhira iwe iri joro kandi bashaka kubimenyesha ishengero ku buryo twoshobora twese gusengera hamwe uyu mutwaro kandi ubu muze twunamike imitwe yacu umwanya mutoya gusa. Data wacu w'igiciro wo mu ijuru dukoranye dukikuje mu kwizera intebe y'ubwami y'Imana kandi turiko turasaba imbabazi z'Imana kubw'iyi mitwaro. Mwene Data Lite isanganya y'imodoka hafi y'urupfu, Mana mufashe. Ese mwe muyera yoba iruhande y'igitanda ciwe maze akamuta tugarukanira mwami. Na mushiki wacu Dite White hariya ndasaba Mana yuko mwe muyera yoba iruhande y'igitanda ciwe iri joro kandi akamusubiza amagara yiwe ubugira kandi ubituronse Data. Warasezeranye ibi bintu kandi turabyizeye kandi mu gihe twariko turiyumvira muri iki gitondo yuko ikirere atacyo kivuze kuri wewe urahambaye nyeri uruhande rumwe rw'isi nk'ukuri mu rundi kuko ubereyeho si icyarimwe ushoboye byose kandi utagira intango n'iherezo. Kandi turasabye Data yuko wotwishyuriye imitwaro biciye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. ndanezerewe cyane kuba ndi ngahiri joro kugira kandi ku kandi ndazi ko hashushe ibi nibikorane bitatu bikurikirana kandi ndazi ko bamwe muri mwebwe bafise nibi rometero byinshi nk'amajana 8 byo gutwara imodoka kuvuba gushika mu gitondo kandi guhera hirya y'ejo ndafise ibirometero 2,500 nyuma ya birya rero ndizigiye yuko wabaye umwanyu hambaye kuri mwebwe mwese kandi wabaye uhambaye kuri jewe kubana namwe hari ikintu kimwe cyonyine twasabye benshi cyane bategerejwe gusubira inyuma kuko atacumba ntidushobora kuzibira mu mirongo cyane rwose ikigo kijejwe kuzimya umuriro nticyo byihanganira rero turiko turagerageza ubukuru nk'ishengero rini gusumba ku buryo mu gihe turimo rero dushobora kuronka icumba abantu bicaramo kandi rero igihe icyo ari cyo cyose iminsi yose urahawe kaze ngaha kwishengera hatanemera dufise kiretse Kristo nta cyagezwe kiretse urukundo nta gitabo kiretse Bibiliya kandi rero kandi umwungere wacu ni mwene Data Romane Neville ngaha kandi turafise ikoraniro ngaha ry'abantu benshi bakoraniramo ku ishengero ritegamiye idini na rimwe ahuza ngaha maze ugasenga Imana bijanye n'icyo agatima nama kawe kakubwira turanezerewe iminsi yose kukuronga kandi rero uzigihe ushaka turanezerwe iminsi yose kukwakira kandi rero ikindi gihe aho ngeza kumenya kuba hamwe namwe bitsoba inyuma y'uko ishengero rirangiye kandi rero nshaka inyuma y'ibihe by'ishengero hariya turashaka kuja rero kubimatanisha igishashane guca twica nyuma kandi kimatanisha igishashara cindwi ca nyuma mu gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana kucigisha kandi rero hari igihe kenshi canaho abarwaye n'ababaye baza mu gihe cyo bikora naho ukwerekwa gukenewe kandi bakaza mu mubonano w'umwihariko ngiye muri ibyo rero sinshobora nyene kubona ubudasa hagati yabo kandi oya birangora kuvuga inyuma y'ibyo kandi umwe wese arazi yuko mubikorane byacu byo gusengera abagwaye yuko umushinga ntahe Baxter cyangwa umuntu munaka kenshi na kenshi avuga ubutumwa hanyuma nkaza gusengera abagwaye kuko nyene binduhisha gatoye kandi nariko ndasengera abantu bamwe mu mwanya uheze kandi rero nahuye n'umwana mutoye ngaha baganga ikintu kinaka mu mugongo wiwe yapfukanye ndiko ndasohoka namubonye nya yicaye hari yabamushize kwisimuri ya mwana ntazosubira na rimwe kubikimuga kurya giye kukira atankeka nibyo murabona ivyo nivyo ndabizi murabona ndavyemanga rero dushaka kugira kwizera kwacu no kwizera Imana umwe wese muri mwebwe kandi benshi muri bwendwe nituzi na nyabakozi b'Imana bose nabandi namba nihenze uyu ni mwene Data Claze nibyo mwene Data Claze ntegerezwa kugusaba ikigongwe kuba ntaragiye hariya kuri urya munsi wo gushikanira Imana urusengero nkumbure nzoja hariya kubye gikorane cyo mu mpera yiyenga bizoba ari byiza navyo nyene ivyo nivyo hariya i Bloomington mumeze neza ni byiza bamwe muri aba bene Data nabakozi b'Imana ndi bazuru umukozi w'Imana ego mugenzi umwama guhezagire kandi nabakozi b'Imana bangahe bari muri iyi nyubako reka turabe ikiganza cyane yemwe ibyo ni byiza gusa turanezerewe kuba kubana namwe muri nga kubabona muri nga turanezerewe cyane gusa Imana ibahezagire rero kugira ngo dushobore gusohoka kare byo kuri bamwe muri bo bari ko baraji Georgia Tennessee New York ahantu hose kuvira ijoro guhera ijoro rero mutwari modoka mwitonze mwibarabara namba visitiro mudashaka kuja mu nzu y'uburyabo ahagarara iruhande y'ibarabara maze usinzire gushikaho uko niko ndabigira murabona ahagarara maze usinzire ntutwara imodoka visitiro n'ikintu kibi kandi wibuke si wewe n'urya muntu wundi utegerezwa gushinga ijisho uraza uri kuraja ntuzaho ariko araja rero utegerezwa gushinga ijisho urya muntu rero umenye yuneza yuko utegerezwa kuba amaso umwanya wose kubigenzura ubu ndifuza gusomira igi Joro igice cy'ibyanditswe dusangariya mu gitabo cy'Uwera Yohana rero ibi byanditswe bitoya dusoma kandi twisunga nibyo dukundya kuduhishimikiro kubyo turi ko turagerageza kuvuga kandi iminsi yose sinigera na rimwe uko noba ndavyibuka ko nigeze nduga kuri ya rutare kugira ngo ngerageze gusa kuvuga ikintu kanaka ari ukwivugira gusa nama ngerageza kurindira kwitegereza kwiga gusenga gushekaho numva ko mfise ikintu kinaka cyo fasha abantu namba ntashobora kuba ubufasha rero ntacho bimariye ko no hagarara ngaha murabona n'ukugerageza gufasha kandi ubiri joro mu bisanzwe igice kinini y'abantu bacu basubiyeyo muri iki gitondo kandi bategerezwa gutaha benshi muri bari ku iri joro nababwiye yuko ni mwasigara twogerageza kuronka nk'iminoti 45 yo kuvuga ku kintu kinakanizeye ko cyo dufasha kandi tugiye gushimikira kuri ibi Uwera Yohani igice ca 16 kandi muze dutangurire nko ku murongo w'indwi w'igice ca 16 maze dusome gushika ku murongo wa 15 ariko jewe ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda kuko ni ntagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ni nagenda nzomubarungikira Woni yazazo hinyuza bisi abemetse by'icaha n'ibyo kugororoka n'iby'amateka iby'icaha kuko batanyizeye ibyo kugororoka kuko nja kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona iby'amateka kuko umwami w'isi yaciriyo kiteka naringi fise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu ariko uwo mhemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ivyo azokumva byose nibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira ku byanje akabibamenyesha ivyo data afise n'ivyanje nico gituma mvuga nti yabira ku byanje akabibamenyesha rero kuri uyu murongo wa 13 ariko uwo mhemu w'ukuri niyazazo azobarongora abashitse kukuri kose azobarongora abashitse kukuri kose ukuri niki ijambo kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ivyo azokumva byose n'ivyo azovuga ivyo azokumva byose n'ivyo azovuga mu yandi majambo azoza awuzohishura ibintu murabona kandi igice ca 4 c'abaheburayo bibiri yivuga yuko kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugi buruta ubw'inkota zose umusuzumi w'ivy'umutima wiyumvira ukagabira murabona ibyo azokumva byose n'ibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize murabona ni igiki gikwiye gukora ibyo mpemu yera azoza mu izina ry'umwami Yesu kandi nifuza gufata iyi minota mike yikurikira mpindukiriza amaso yanyu ku ijambo umurongozi murazi naragize uburambe butandukanye mu ishamba umurongozi umuntu kanaka wo kukwereka hose utegerezwa kugira umurongozi igihe utaziyo uri kuraja rero kuba menyereye guhiga kandi ku isi yose nararonse akaryo ko guhura n'abarongozi kandi ndi umurongozi nanje ubwanje muri Colorado kubera nzi igihugu ubworozi n'ibindi ndashobora kurongora muri Colorado rero umurongozi ategerezwa kumenya inzira ategerezwa kumenya hari ko araja n'icyo ari ko arakora n'ukuntu akwitaho mu nzira murabona ategerezwa kuraba yuko utazimira umurongozi n'umuntu yatoranijwe igihugu gihitamo uyo muntu namba ari umurongozi kandi ubu mu gufata urugendo mu bugaragwaho nkumbure utamenyereye kuja si ikintu ciza kuri wewe kugenda utamufise mu by'ukuri ibibanza bimwe ntushobora no kugenda utamufise akarorero Canada umurongozi ategerezwa gushira umukono ku ruhusha rwawe rw'ubujejwe gucunga ibyo guhiga ategerezwa gushira ku mukono kandi ni wakujejwe namba hari ikintu kigushikiye n'inshingano yiwe ategerezwa kukwitaho ategerezwa kuraba yuko utazimira ategerezwa kumenya neza yuko atakurungitse ahantu utajya kumenya inzira ikugarukana kandi namba uzimiye ategerezwa kumenya igihugu neza cyane ku buryo ashobora gutoranya n'umwanya wari wo wose ategerezwa kumenya ibi bintu byose atarawe ntashobora kuba umurongozi ntashobora kuronka uruhusha rwo kuba umurongozi akubwibyo bintu rimwe na rimwe utegerezwa gufata gahunda guhamagara imbere y'igihe no gutunganya ibintu kubikisha umwanya wo kuherekeza kandi namba rimwe na rimwe aba yujuje kandi ntashobora kuguherekeza utegerezwa kubishyira ku wundi mwanya kubera umurongozi wo ku isi ntiwigera utegerezwa kubikora n'umurongozi w'Imana yama yiteguye iminsi yose ariteguye rero namba utagize imyiteguro kandi ushaka kujya gutembera ahantu ijamba aho utigeze uja mbere woshobora kuzimira no gupfa rubi ufise nka rimwe kwijana y'amahirwe yo gusohoka aho hantu ijamba no kuvuga namba hata zitanye cyane wogira rimwe kwijana y'amahirwe y'uko hasohoka wenyene ariko ari ahantu ijamba habi hakure nta mahirwe n'amakera yo kuhasohoka nta buryo na bumwe bwo kubikora kuko wisanga uri kuragira izingu zingu kandi cyo rero kuba akaba hakuba nye icyo gihe biba bikurangiranye rero kandi uzopfa rubi namba udafise umurongozi adico gihugu kandi azi ukuntu bagaruka benshi muri mwebwe mwaramenye ikintu inkuru twasomye umwaka uheze hari Tucson muri Arizona bari abahungu abaskuti yamara bari baramenyerejwe kumenya ukuntu bifata bari abaskuti kandi ntibari abaskuti bagitangura bari abaskuti b'inzobere rero bari bafashe urugendo hejuru mu misozi imaze igihuhusi cy'urubura kiraza ikirere gihindura isura kandi bisanze ubwabo bazimiye kandi bose bapfuye ni ukubera ikintu kinaka hari abari uguhinduka kw'ibintu bari basanzwe bamenyereye ntibari bakimenya ukuntu basohoka murabona kandi ntibagiye igitigiri cy'abahungu bahoneye ku misozi naho bari bafise za kajugujugu umugwi w'inkora bara n'abarinzi bo ku rwego rwo hejuru abakorana bushake n'ibintu byose ariko barazimiye kandi nta n'umwe azi aho bari bari kandi ntibashobora kwifasha ubwabo bose bahoneye mu ibarafu kuko ntibari bazi namba bariko baraja mu buseruko mu buraruko mu burengero canke mu bumanuko haruguru canke hepfo canke ukuntu byari bimeze ikintu cyose caza co kimwe rero umurongo wa amenya hari utaravye uko ikirere kimeze afise ikibikoresho byo gukora ibyo amenya icyo ariko arakora aramenyereye ikintu cyose arazi ikintu cyose uko gisa ku buryo ashobora kuba ari mu mwijima gusa kandi akaba yoshobora kumva ikintu kinaka karo rero hano hariho amayeri y'ubumurongozi murazi yo mushobora kubona inyenyeri uwo ari we wese ashobora kuvuga iyihe nzira mucamo namba mubona inyenyeri kandi mwama mushaka kubona iyo nyenyeri y'ukuri hariho inyenyeri y'ukuri imwe yonyene kandi iyo ni nyenyeri yo mu buraruko murabona imwe yonyine iguma mu kibanza kimwe byo byerekana Kristo wa wundi nyeneje uno munsi no mu bihe bidashira abandi bashobora kuja kure y'inzira ariko aguma ari wa wundi amashengero yo yoshobora kugutwara muri iyi nzira canke abandi bakagutwara muri irya nzira kiretsewe aguma ari wa wundi yemwe rero namba udashobora kubona iyi nyenyeri yo mu buraruko kandi hari bicu rero namba witegereza namba ari ku murango kandi wazimi uzoraba ibiti giti na ntaryo urubobi ruri ku ruhande rw'igiti ruri mu buraruko kuko uruhande rw'igiti ruri mu bumanuko rwakirwa n'izuba gusumba uruhande rwo mu buraruko ariko byomera gutari mu mwijima hamwe ntushobora kubona urubobi iyo wugaye amaso yawe kandi ntugerageze kugira icyo aricyo cyose wiyumvira ugara amaso yawe maze utore igiti gifize igishishwa kinyerera zungurutse ibiganza byawe gutya ushikaho intoke zawe zihura hanyuma rero ugendagende buhoro buhoro uzunguruka igiti rero niwakora ahantu aho igishishwa gifise intimbatimba gisataguritse aho n'uruhande rwo mu buraruko imiyaga rero ushobora kuvugaho uri kuraja mu buraruko canke mu bumanuko gutyo rero yo hariho ibintu byinshi ariko bisaba kuba abarongozi kugira ngo bamenye gukora ibyo bintu umuntu asanzwe gusa ajya hariya amaze akavuga ati sinumva ubudasa na bumwe muri ibyo murabona utegerezwa kuba waramenyerejwe ku bw'ubwo burongozi munsi kandi abahunga tanke kariko bari abaskuti nebeza bashobora kuba bari bazi gupfundika amapfundo bashobora kuba bari bazi kudomeka imiriro namabuye nibindi nkivyo ariko akumenya inzira yawe yo gusohoka ico nico gisaba ngo ntibari bazi inzira yabo yo gusohoka rero kubwivyo bose barahonye kuko batatojwe numurongozi umuvyeyi atiyumvira haraheze imyaka ibiri muri Colorado yo yariko araja hejuru mu misozi yari kumwe n'agahungu gatoye gafise nk'imyaka 67 yariko arajana nako ku muruhigi gwiwe kwa mbere gw'impongo rero baraduze mu misozi maza ko gahungu gatoye kabwiye sekati ndarushe ja mu mugongo wanje ntituraduga bikwiye impongo ziri hejuru umugo abo yarabandanije gushikaho aronka ntiyarabitse yari umugabo wo mu gisagara ntiyarazi na kimwe kuvyerekeye ukuntu bahiga cyangwa bahaho bategerezwa kuja umuntu wari we wese azi ikintu icyo arico cyose cyerekeye ishyamba arazi impongo itaba hejuru ntizija hejuru hariya impene ziraguma hejuru hariya atari impongo ziri hepfo aho zishobora kurisha zitegerejwe kuja hari ikintu kinaka cyo kurya akandi rero uri kuro uyu muntu yiyumvira ati ni naduga hejuru cyane mu bitandara ahantu hanaka hariya hejuru ndaja kuronka impfizi nini yari yarabonye ifoto yimwe ihagaze ku rutare rero yiyumvira ko ari hariya zo isanga ntimukiteho ivyo birya binyamakuru bivuga mana we yo mana we muzorazirana ivyo hari ikintu cyonyene cyo gukora no gufata umurongozi kugira ngo ume nyahuri kandi urya muvyeyi haguye imvura ko kanya hejuru hari umwe muri za mvura zibita giturumbuka kandi uwo mugabo yarahiza arateba cyane gushikaho abwira kandi ntiyashobora gutora inzira yo kugaruka kandi rero imiyaga yo ahuhuta hejuru y'imisozo kandi wubwiwe yatambuka n'ingoga kandi byo ni utegerezwa kumenya ukuntu uguma ubaho namba wazibiwe ngice ikindi kintu kumenya ukuntu uguma ubaho nururuye naruri ibiti hanyuma ndanyerera gushika hasi nkurira ibiti nkanyerera gushika hasi nkaduga nkongera nkamanuka gutyo kugira ngo ndungume ndi muzima naratoye ibarafu mu gihe yari imaze kugira uburebure bw'imetero na santimetero 20 ku mpande zose ngatera igishitsi nkakiryamika hasi kandi nshonje cyane ku buryo byaba bigoye kuvyihanganira natema ivyo bishitsi bishaje nkabicana hanyuma hagashuha maze bikayongesha ibarafu munyuma nk'isaha indwi z'ubuca canke umunani nigiza y'ibyo bishitse maze nkirambika hasi kuri iyo sishushe kugira ngo ngume ndi muzima kandi utegerezwa kumenya gukora ivyo bintu kandi uyu mugabo ntiyarazi ico yariko arakora ntiyarafise umuntu n'umwe hamwe nawe wo kumwereka inzira rero yashize agahungu kiwe gatoya kugikiriza ciwe gushikaho akumva gakanye maze karapfa umuntu atiyumvira yaba yafashe gusa umurongozi bakajana yoshobora kuba yamukuye kuri uwo musozi atarabya isaha yari igeze murabona ariko yararindiriye gushika bwije rero ntiyashobora kubona inzira yiwe iruhande niyo ngorane y'abakristo muri iki gihe barindira gushikaho umwiza ufata ikibanza rero ukabona yuko wasize umurongozi yemwe muramaze kubona umuntu yazimiye hari uwoba afise akamenyero ko kugarukana umuntu yazimiye n'ikintu giteye agahinda kuruta ibindi byose mwigeze kubona iyo umuntu yazimiye acika umuntu wo mu ishyamba ntamenye icyo ariko arakora twaratoye umuntu wari umuhungu kandi yari yatakariye mu ishyamba kandi yari yiyumviriye yari umurongo umworozi ariko ntiyari ari mu bwatsi bwiwe kandi yari yazimiye yataye inzira yiwe hanyuma haheze iminsi itatu igihe bamutora yiruka nk'umuntu wo mu ishyamba asemerera n'ijwi ryiwe ryose iminwa yari yasadutse yari yitaye yataye inkoho yiwe kandi ntiyari azi icyo gukora kandi igihe umuvukanyi wiwe bwite igihe bategerezwa kumufata no kumuboha igihe umuvukanyi wiwe bwite yaza kuri we yaramurwanije n'inkoho agerageza kumurya amenyo ntiyari aza ahari kubera iki yari yazimiye kandi igihe umuntu yazimiye aba ari mu mwanya wo kuzazanirwa kandi ntazi yuko ari muri uwo mwanya kuko kuba yaratakaye bituma agira umururumbo ntabakimenya ahari kandi ntamenya ukuntu abakiriko arigenza kandi niko bimeze igihe umuntu yazimiriye kuye kure y'Imana azokora ibintu atokora mu bisanzwe azokora ibintu birenge ibyo wo kwiyumvira ko umuntu yokora umuntu yazimiye kure y'Imana ishengero ryazimiye kure y'Imana ishengero itorero ryagiye kure y'Imana ryagiye kure y'ibintu ngenderwa ko vya Bibiliya zokora ibintu rimwe na rimwe utari witeze gusanga mu ishengero ry'Imana nzima bazoronka amahera yabo mu gukina imikino y'amakarata mu gukina amatombora kamari ikindi cyari cyo cyose bashobora gukora bazokwigisha ikindi cyari cyo cyose bazohitisha ikindi cyari cyo cyose bazotsitsirita ikiganza mu mugonga abantu batanga amahera menshi mu ishengero bazobareka bigira uko nyene nibyo kwemera mu nama y'abadiyakona abagabo bamaze akurongora kane canke gatanu gusa kugira ngo bashobore kwemererwa maze baronke kubaho hari ikintu cyo nyene utegerezwa gushika ku iconi ibwirizwa ryawe ku mana hagarara maze uvuga ukuri yatsimiye umuntu yatsimiye ari mu mwanya wo kuzazanirwa n'umuntu w'umusazi umurongozi afise ubwenge ukuntu agenda n'icakora imana imana yamyirungi ku murongozi ku bantu baye imana ntiyigeze inanirwa kuri irungi ku murongozi ariko utegerezwa kwemera uwo murongozi murabona utegerezwa kumwizera utegerezwa kugenda nk'uko avutse iyo winjiye mu bugaragwa hanyuma umurongozi wawe avuze ati duce ngaha ariko ukiyumvira yuko woca hariya uzotsimira rero igihumani turungikira umurongozi wo kuturongora dutegerezwa gukurikira uwo murongozi ntacyo bitwaye icyo twiyumvira igisa naho cyumvikana n'igisa naho gitwengeje ntidushobora kuba two biharira ibyo n'ibyo umurongozi wenyine Imana mu isezerano ryake yarungitse abahanuzi barabarongozi kuko ijambo ry'Imana ryaza ku muhanuzi barabarongozi baha amabwirizwa abantu nk'uko twabivuze ejo mu ijoro tuvuga Yesaya na Uziya baronka amabwirizwa kandi baha amabwirizwa abantu kandi bakabarongora kandi n'ubu Imana yama irungika abarongozi bayo igihe cyose ntiyigeze ibaha idafise umurongozi mu bihe byose Imana yamye ifise umuntu umuntu akayiserukira kuri iyi si mu bihe byose rero rimwe na rimwe abantu baja kure y'umurongozi batumutwe nk'uko tuvyita igihe Yesu yari hano ku isi ntimwibuka ko Yesu yabwiye abafarisayo ati mwebwe abarongozi b'impumyi abarongozi b'impumyi impumyi ku bintu bya mpemu murabona rero twako arabarongoza barongozi ku bantu barongorera abantu kugakiza ariko Yesu yavuze ati muri impumyi kandi yavuze ati mubareke kuko impumyi irongoye yindi impumyi ntizizogwa mu bozo mpimucobo abarongozi b'impumyi yo Yesu kuntu isi yandujwe n'ibyo burongozi bw'impumyi ntishaka ko mwishimikiza ubwenge bwanyu bwita Imana ntishaka ko mwishimikiza ubwenge bwanyu cyangwa ibyiyumviro byanyu cyangwa ibyiyumviro ibyo aribyo byose byashyizweho no mu Imana irungi ku murongozi kandi Imana ishaka yuko mwibuka ko ari urya murongozi yagenye kandi dutegerezwa kumwibuka ngaha havuga Yesu yavuze ati sinzobasiga ariko nzosaba data kandi azobarungikira uwundi mwitsa kandi uwo mwitsa igihe yategerezwa kuza yategerezwa kuturongorera mu kuri kose kandi ijambo ry'Imana n'ukuri kandi ijambo ni Kristo ndi nzira ukuri n'ubugingo we ni jambo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo yihaye umubiri abana natwe rero nitwakurikirana umurongozi nyawe w'ukuri mpemu yera yategerezwa kutubwira icyo yabonye icyo yumvise kandi yari uwo kutwereka ibintu bitegerezwa kuzoshika amina ngibyo agiye kutwereka ibintu bigiye gushika kandi igihe amashengero y'iki gihe yansi ibyo twokwigera twitega gute kuja mu ijuru mu gihe mpemu yera yarungitswe kuri twebwe nk'umurongozi tuzofata umukaridinale kanaka umusengeri kanaka umugenduzi w'ishengero kanaka canke umuntu munaka nk'uwo kugira ngo aturongore mu gihe mpemu yera yaduhawe ngo aturongore kandi mpemu yera iminsi yose avuga ijambo Nari mfise ibintu byinshi byo kubabwira imushobora kubitahura ubu ariko niyaza zobarongorera kuri ibyo iyo niyo mpamvu yukuza kwimatanisha igishashara mu guhera heza kwimatanisha igishashara cigishindwe ibanga ry'Imana ryotegerejwe guhera hezwa kumenywa Imana iriciri ukuntu ibaho kamere yayo ukwiri ico gihe mwotegerejwe kuba hariya hejuru hano muri ico gihe murabona kutujana mu gihagararo cyuzuye cy'abahungu n'abakobwa b'Imana ishengero ryogejwe mu maraso ya Kristo ryaguzwa atamafaranga ryarishwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo rero ngibye umurongozi kandi n'umurongozi yatanzwe n'Imana rero turiko turaca mu bugaragwa turi mu nzira ahantu hanaka kandi ntidushobora kubyifasha mwatamurongozi kandi ntihagira uwubahuka ngo agerageze gusubiriza uwundi murongozi namba ubikoza zo gukura mu murongo uyu murongozi arazi inzira arazi agace kose k'inzira arazi icyiyumviro cyose kiri mu mutima wawe arazi abantu bose baringa arazi umuriwe n'ibyo wakoze n'ibikwerekeye byose n'umurongozi w'Imana mwemuyera kandi azo guhishurira ibintu kandi azo kubwira ibintu yumvise ashobora gusubiramo amajambo yawe ubwo nyine no kuvuga ibyo wavutse amina kukubwira icyo wigeze kuba icyo ufise aho uri kuraja umurongozi nyawe rero azokurongorera kukuri kose kandi ijambo ryiwe n'ukuri nuko mpemu yera ntazigeragira avuga amina ku bwoko bunaka bwanemera yakozwe n'abantu azoshimangira ijambo ry'Imana na amina kuko ari ryo mpemu yera ntazokurongorera mu yindi nzira iyo ariyo yose ubu ikintu gitangaje ni uko twese yose mu madini yose ahambaye n'ibindi tuvuga umwe wese ko turongogwa na mpemu yera kandi hari ubudasa bwinshi hagati yacu twese nk'umurango nijoro ariko igihe Pawulo urya mufarisayo mutoyi yaronse mpemu yera igihananiya yamubatiza maze akaja muri Arabiya hanyuma akiga imyaka itatu akagaruka kandi ntiyigeze ahanuza ishengero kubyerekeye ikintu icyo ari cyo cyose mu myaka 14 kandi igihe yazamaze agahura na Petero umurongozi w'ishengero ry'i Yerusalemu barahuje ku nyigisho kuki mpemu yera umwe aho Petero yabatiza mu izina rya Yesu Kristo Pawulo yakora cyo kimwe atamuntu n'umwe abimubwiye aho Petero yigisha umubatizo wa mpemu yera n'ukwezwa n'ibindi Pawulo yakora cyo kimwe atabanje guhanuza ishengero kuko yari umurongozi umwe rero dushobora kuba gute uno munsi igihe abantu bahakana uku kuri igihe Petero yigisha icyo yakoze ku byerekeye uburyo ishengero ryategerezwa gushyirwa ku rutonde Pawulo yari afise inyigisho imwe kuko bari bafise umurongozi umwe umurongozi ntazocana umwe muri iyi nzira n'uwundi muri irya nzira no kurungika umwe mu baburasirazuba hanyuma uwundi mu burengero murabona azobagumiza hamwe kandi nitwareka gusa mpemu yera akatugumiza hamwe tuzobumwe nitutareka umurugurugwanizi gusa ngo atujane mu nzira mbi tuzobaba umutima umwe iciyumviro kimwe duhuje umutima n'inama ku bwa mpemu umwe yera umurongozi w'Imana azoturongorera mu kuri kose nibyo ariko mutegerezwa gukurikira kiri umurongozi wanyu ego mugenzi murabe Nikodemu yari akeneye umurongozi naho yari umuntu w'umunyabwenge yari umwigisha afise imyaka yababa 80 yari uwo mufarisayo canke abashinga ntaye bamakombe inama ishira hamwe ry'abakozi b'Imana yari umwe mu bantu bahambaye umwigisha muri Isirayeli umuhinga kuri ibyo mwiyumvira umwigisha w'umuhinga ego yarazi ibyagezwe ariko igihe yazangu avuka ubwa kabiri yakeneye umurongozi yari afite iyi nzara yarazi yuko hari hagiye kuba ikintu kinaka cy'ubudasa imvugo yiwe kuri Kristo muri iryo joro yarabigaragaza byaragaragaje kandi ki uko abasigaye muri bo biyumva ariko nta n'umwe muri bo yagize ugushirukanya nyene nk'uko yari afise nta n'umwe muri bo yashobora kuza hariya amaze ngo akore ibyo yakoze mwebwe mwese abantu mucira ku iteka Nikodemu ngo yagiye mu ijoro yarahashitse ndazi ko abantu bamwe batona tangura kugura murango canke ijoro ariko yaragiye hariya kandi yakeneye umurongozi kandi yavuze ati mwigisha twebwe abo mubashinga ntaye babakombe turazi yuko uru mwigisha yavuye ku mana ni kuki yarabizi yaragaragajwe murabona yashaka kumenya ico uku kuvuka kwa kabiri kuvuga kandi yatumbereye nyawe kuko imana yari yabigaragaje yuko uyu Yesu yari umurongozi wiwe rabi byo yavuze mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku mana kuko nta muntu ashobora gukora ibintu ukora kiretse imana iri kumwe nawe kwari kugaragaza hariya yuko hariho imana nzima imbere muriwe ico yashingiye ntaye si jewe nkora ibikorwa ni data ari muri jewe Nukuri ndababwira ntacu mwana ashobora kwigenera atabonye sagikora kuko ivyose akora vyose n'umwana acabikora kuno data arakora kandi nanje ndakora kugeza ubu muyandi majambo imana yamwereka ico gukora kandi yaragenda amaze agakora ivyo nta kintu cyari cyo cyose yakora gushika imana imubwiye kugikora amina ivyo nibikorwa nyabyo byukuri nkuko biri yo tuba twokoze kandi tukarindira gushikaho mwemu yera dusunikira gukora nivyo hanyuma rero tugatwarwa rwose muri Kristo ku buryo atarinda kudusunikira kugira ngo adukoreshe nk'uko abinkorera ariko ku bimenyetso cya mbere cy'umutwe wiwe mube mugavya atana kimwe kibahagarika kuko munsi yuko ari ubugombe bw'Imana yakeneye umurongozi yari umurongozi yagaragajwe yashobora kurongorwa n'uru murongozi kuko yarazi yuko umurongozi yari yahumekewe n'Imana yarazi yuko imigenzo yari yarakoreye nkumbure ku Farisayo abasadukayo n'ikindi carico cyose yari yarakoreye izo nemere giye cyose kandi ntiyabonye ikintu na kimwe gishika ariko ngahaje umuntu kuri ubu gavuga ko yari Mesiya yasezeranywe muri Bibiliya yere yarahindukiye maze akora ibikorwa nyene by'Imana Yesu yavuze ati ni ntakora ibikorwa bya data rero ntimunyizera ariko namba mudashobora kunyizera mwizera ibikorwa nyene nkora kuko binshingira ntahe rero nta gitangaza ko Nikodemu yashobora kuvuga ati mwigisha turazi yuko urumwigisha yapfuye ku mana kuko nta muntu ashobora gukora ibintu kora imana itari kumwe nawe murabona yakeneye umurongozi naho yari umwigisha muri ibyo bintu yari umwigisha wo mwishengero ryiwe yari afise icubahiro kandi yari afise ibibanza byo hejuru kandi yari umuntu ahamba yatangiye ibyubahiro ku bantu bose bo mu gihugu ariko igiheza kugira ngo avuke ubwa kabiri yakeneye umurongozi natwe nyene ego twakeneye umurongozi Koroneliyo yari umuntu ahambaye umuntu wo mwubahwa yubaka amashengero yarubaha abayuda yuko idini ryabo ryari ry'ukuri kandi yatanga ibyabo kandi yasenga buri munsi ariko mpemu yera yaza ikintu kinaka carongewe ku ishengero yakeneye umurongozi Imana yamurungikiye mpemu ye yamurungitse mu muntu Petero kuko Petero akivuga aya majambo mpemu yera yamanutse kuri we Imana yakoresheje umurongozi iciye muri Petero yaramukoresheje kuko yarongoye Koronereyo ku nzira y'ukuri kandi mu gihe yari akivuga mpemu yera yamanutse kuri abo banyamahanga rero yavuze ati mbega umuntu ashobora kwima amazi aba yuko batobatizwa murabona umurongozi aracavuga atari Petero kukurya wari umugwi w'abayuda canke w'abanyamahanga banduye mu mwanda kuri we kandi ntiyanashaka ko no kugenda ariko umurongozi yavuze ati ndakurungitse ukora ibi bintu utiyumviriye ko wawokoze igihe umurongozi afashe ubugenduzi bwose igihe umuretse akakurongorayo ukuntu ari igitangaza kurongorwa na mpemu yera n'umurongozi ni vyiza cane yavugiye muri Petero akanda mubwira ibyo ategerezwa gukora rero igihe ho bose baronka mwemu yera yavuze ati ntidushobora kwima amazi tubona aba baronse mwemu yera nkatwe kwitanguriro kandi barababatije mwizina ry'umwami Yesu rero ninde yamurongoreye gukora ibyo umurongozi yari muri we mbega Yesu ntiyababwiye ati ntimuzi muze muhagarika imitima icyo mugiye kuvuga kuko atazoba ari mwebwe muvuga azoba ari data avugira muri mwebwe amina inkone yajipfuye i Yerusalemu kandi imana kandi imana yari ifise umurongozi mu isi muri icyo gihe mpemu yera kandi yari ifise umuntu hariya yari yutse uwo murongozi nta nubwo yari umuvugabutumwa yari ameze nk'umudiyakoni kandi yari hari yakiza abarwaye yongera yirukana amadayimoni kandi atera umuvurungano mwinshi umunezero uhambaye wari mu gisagara yari afise abantu amajana bakoraniye kuri we kandi umurongozi yavuze ati hariya ni kure bikwiye reka tugarukire nga ntiyaharira n'umurongozi wiwe ntuze uharire na rimwe n'ijambo ry'umurongozi mukurikire namba utabikoze ugiye kuzimira kandi wibuke igihe umusize uburi wenyine ku bw'ibyo dushaka kuguma iruhande y'umurongozi rero ari mu nzira yavuze ati siga uyu mugwi ubu Filipo Mazuje mu bugaragwa hatagira umuntu n'umwe ariko ndakurungitse hariya kandi haraja kuba umuntu munaka ni nakujana hariya nguye araje inkone y'inyakamwe yari umuntu ahambaye ku mwamikazi hariya muri Ethiopia rero yariko araza asoma igitabo cya Yesaya hanyuma umurongozi yavuze ati eregera umukogote rero yavuze ati mbega uratahura ibyo usoma yavuze ati naho bitahura gute mu gihe atamuntu ahari wo kundongora yo mana we ariko Filipo yari afise uwo murongozi amina kandi yatanguriye kuri ibyo byanditswe nyine maze amubwira ubutumwa bwa Kristo amina umurongozi ntiyamubwiye ibyanemera yamubwiye ibyerekeye umurongozi Kristo kandi yaramubatije hariya mu mazi mana akatankeka byarabayeyo ese ukuntu ndabikunda igihe Isirayeli yava muri Egiputa baja mu gihugu cy'isezerano mu kuvayo 13:21 Imana yari izi yuko batari bwigere baca muri iyo nzira mbere byari birometero 64 byonyine ariko yamara bakeneye ikintu kinaka bajana bari kuzimira inzira yabo rero we Imana yabarungikiriye umurongozi kuvayo 13:21 ikintu kinaka nk'ikihengira ntumumura marayika imbere yanyu nkingi y'umuriro abazigame mu nzira kubarongorera muri iki gihugu cy'isezerano kandi abana b'Abisirayeli bakurikira urya murongozi nkingi y'umuriro mu ijoro y'igicu ku murango ihagaze barahagarara ifashe urugendo bafata urugendo kandi igihe yabageza hafi y'igihugu kandi ntibari bakwiriye kurenga yasubiriye kubarongorera mu bugaragwa ubugira kandi ntiyayoshatse kujana nabo nibyo bihari mu ishengero iki gihe atanteka ariko mbega ukwihangana kw'Imana muri iki gihe nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa ishengero riba ryaramaze kugenda iyo riba ryarakosowe kandi ryashizwe ku murongo ariko ategerezwa kurongora hafi na hafi na hafi Isirayeli ntiyari izi na gato igihe bavutse induru babonye abasirikare bapfuye bo muri Egiputa amafarasi yasomye nturi mikogote ya Farawo yaguye hasi bo bari baronze intsinzi yabo Mose muri mpemu aririmbira muri mpemu Miriam atambira muri mpemu n'abakobwa ba Isirayeli bikuruka hirya ari hino hino y'inkombe bapfutse induru batamba basigaje imizi mikeya gusa ngo bashikire amata n'ubuki ntibari bazi na gatoya yuko ahasigaye imyaka 40 kuko batanguye kwidodombera Imana n'umurongozi natwe dusanga tumeze cyo kimwe njishure report inyuma ya akandi mpemu yera yamanutse ku munsi wo gutanga amashimwe haciye imyaka 50 muri Louisiana ku munsi wo gutanga amashimwe ese uku ni ishengero ryaguye kuva icyo gihe mbega muratahura ko ishengero katolika Roma mu ntango ryari ryaryo ryari ishengero rya Pentecote ego n'ukuri nibyo ryari ishengero rya Pentecote ariko abanyacubahiro b'imitima igumye batangura kwinjira no guhindura ibyanditswe by'Imana ku migenzo yabo babyongera ko inyigisho n'ibindi kandi murabi byo bafise ubu nta gace na gato k'ibyanditswe na hamwe muri byo bagujije ikintu kimwe n'ikindi kinaka akamanyu kumukate na mpemu yera bashizeho kumijagira mu gishingo cy'ukudwibiza mu mazi bashizeho data umwana na mpemu yera mu gishingo cy'umwami Yesu Kristo basubiriza ayo majamba hambaye y'Imana twahawe none ari kure kure cyane kure y'inyigisho zishingiye ya kubyanditswe kandi Petero yaramanutse Louisiana haciye imyaka 50 kandi yindi myaka 200 izoba iri kure cyane kurusha uko ishengero katolika rimeze niyabandanyigwa nk'uko yabikoze muri iyi myaka 50 heze kuko bagoma gusa bongera kwigihe cyose ubudasiba bavuga butumwa bakera baraheze amakoraniro yo mu ibarabara ntiwigera mwumva na rimwe ibyo dufise byose nakagwi ki Hollywood kiyongereyeko abagore bamwoye imishatsi bambaye amakabutura bisinza amarangi n'ibindi byose bita abakristo umuriki umwe muto yafise gitari giruka hano hose n'abagore bambaye impuzu zibafashe rwose nka neza na neza nk'iso siso ha abahwase urukoba ruri hanze hafi bitsungagiza hejuru imbere havugira ubutumwa bataragurika imbere havugira ubutumwa batamba bambaye amahereni hano umwe muri bo yasokoje insokozo nk'imwe nshaka ku yunshasha y'umukuru w'igihugu maze akayita umukristo icyo dukeneye ni dini rya kera ryarungitswe n'imana rya kumuriro rizoturira iby'isi ribikura mu ishengero dukeneye gusubira akuri mpemu yera n'umuriro gusubira ku bintu biturira umwanda bigarukana kuvuka ukuvuga ubutumwa bwa kera kugira ijuru ikintu cyo hejuru ni kuzima ikintu giturira bitumbereye nk'umwana w'inkoho dukeneye ivuga butumwa nk'iryo ariko ubikoze uyu munsi ishengero ryawe rizohitamwo kukwirukana rimwe na rimwe abavuga butumwa beza bazimizwa n'ishengero ryabo nicyo gituma ntafise idini mfise icicaro gikiru kimwe kiva mu ijuru aho andungika hose nzoja icavuga cyose ndavuga nta dini jushaka iri shengero riramutse rivuze ibyerekeye amadini muzoba mubutse umwungere wanya ho nyene sinorigumye hafi nta n'iminota itanu ishengero ryose ryigeze kwigira idini ryaciye ryononekara kandi ni mu mbarire na rimwe bitashikiye mu mbarire na rimwe ryigeze risubira kuvyuka mpemu yera arungikwa ngo arongore ishengero sumugumwe w'abantu mpemu yera zi ubwenge bwose abantu bashika babisha ataco bitayeho imana yababwiye yuko izobarungikira umurongoza zobarongora mu nzira kandi igihe cyose bakurikiye iyo nkingi y'umuriro bari bameze neza yabarongoreye gushika ku irembo ry'igihugu cy'isezerano kandi rero aho niho kure yategerezwa gushika nuko yose uriya mugwanya hambaye muri ku munsi yababwiye ati mwiyeze ku munsi wa gatatu Imani zokugura Yorodani hepfo maze tujabuke rero nitegereza ibyo yavuze ibi ndabikunda mu byanditswe yavuze ati guma hafi nyuma y'isandugu kuko mutari bwace muri iyi nzira isandugu yari ikijambo nimukurikira inzira zanyu z'amadini rero mugume nyuma y'ijambo nyene kuko mutari bwace muri iyi nzira mbere kandi mwene data namba harigeze kubaha igihe ishengero rya gikristo ryotegerejwe kwisuzuma ubwaryo n'ubu nyene ubu tugeze neza na neza hiyi nama ambaye iri kwibera i Roma bunyene hariko hakorwa amacakubiri ihuriro ry'amashengero ahaye amadini yose ahurijwe hamwe kugira ngo abwireshe igishushanyo cya gikoko nerezana neza ibyo bibiliya ivuga kandi murazi ibyo twavutse muri iki gitondo mu butumwa none niho tugeze neza na neza ikintu cyose kigeze kurugi kandi abantu baracyakurikira za nemera byo bavyiza ugumye inyuma y'ijambo ijambo rizokurongora rikujabutse kuko ijambo ari Kristo na Kristo ni Imana kandi Imana ni mpemu yera guma inyuma y'ijambo yo ego mugenzi gumana n'umurongozi guma inyuma yiwe ntukaje imbere yiwe wewe uguma inyuma yiwe reka kurongore wewe ntumurongore mureke Yosuwe yavuze ati rero ntimwari bwace muri iyi nzira mbere nta kintu na kimwe muzi kuri iyi nzira niyo ngorane muri iki gihe ukeneye umurongozi wo kukurongora mu nzira yagutse yo uzi inzira zose n'ibindi byose uzi inzira zose zo gukora ibyaha yo ibyo wabibaye mu gihe kirekire ntibikenewe ko umuntu agerageza kubikubwira ibyerekeye ibyo uzi inzira zose za hafi n'ibyo ibyaha byose urabizi byose nta muntu ategerezwa kubikubwira ingene wobi wiba urabizi nta muntu ategerezwa kukubwira ingene bapfumana urabizi nta muntu ategerezwa kukubwira ingene wokora ibi bintu bibi kuko bimanitse kuri buri gita ahantu hose ariko mwibuke mwebwe abantu b'abakristo mwajabutse muri mu kindi gihugu mwavutse ubwa kabiri muri mu gihugu igihugu cyo mu icuru mu gihugu cy'isezerano murashobora kuraba murazi inzira yanyu hafi hano yo mana we ego murazi cyo ukuntu muhagarara ku ruhande runaka rw'umukino w'amakarata murazi aha mabiya ariyo aratembagara icyo bisobanura n'ikintu cyose nk'icyo ariko haje kumenya ibyo kwera no kugororoka n'ubushobozi bw'Imana n'ukuntu mpemu yera akora icyakora byo babyiza kuruta mugumye inyuma y'ijambo umurongozi murabona ntimuraca na rimwe muri iyi nzira Bere ye muvuga uti nari umuntu azi ubwenge naronze impapuro zo mutsindo zibiri muri kaminuza byo bavyinze ubyibagiye ko mugenzi ntaracha nari Naraciye mu seminare byo bavyiza kurutu byibagiyego byo bavyiza kurutu gumye nyuma y'umurongozi mureke akuyobore arazi nzira wewe ntayuzi muraca muri iyo nzira mbere yemwe nturaca muri iyo nzira mbere yemwe muvuga uti baragiciyemo turabe namba baraciyemo Yesu yavuze ati abaciye muri iyi nzira ibi bimenyetso bizobakurikira mu izina ryanje bazokwirukana amadayimoni bazovuga mu zindi ndimi nsha kandi bazofata inzoka canke banywe ibintu byica ntacho bizobagira nibarambika ibaganza kubagwaye bazokira benshi muri barabyanka barabi ahakana bavuga yuko bitana humetswe ntibariko barakurikira umurongozi bariko barakurikira nemera yakozwe n'umuntu byo bavyiza kurutugumye neza inyuma y'ijambo kuko ntiwaciye muri iyi nzira urabizi ariko waravutse ubwa kabiri kandi wavukiye mu kwera waraciye muri iyi nzira mbere waracinambuciye muri iyi nzira utegerezwa kuzuciye mu kwera kuko n'igihugu gishasha ubuzima bushashi hangarishaka uzoza kwishengero maze wumva umuntu kanaka hagurutse asemerera ati imana ishimwe haleluya yemwe muzovuga muti imana ntibigeze bakora ivyo mwishengero ryanje ndaja guhaguruka nje nsohoka murabona nimwitonde guma inyuma y'ijambo rero ndeka umurongoza kuyobora kurongorera mukuri kose kandi aguhishurire ibi bintu nababwiye azobibereka azobabwira ibintu bigiye kuza umurongozi w'ukuri ntuje kwa musenyeri ja ku murongozi ntuje ku muntu wari we wese akiretse umurongozi we niwe yarungitswe kugira ngo akurongore niwe azobikora imana yamuhaye yaguhaye umurongozi fata inzira imana yatanze ingorani hari muri iki gihe nuko abantu baza mu ishengero akwicara iminota mike yiguza ikintu kinaka kirabandanya ariko ntibakimenyereye narakunze umukenyezi muto yava mu ishengero rikanyeri sanswe nari impejeje kumusengera imana iraja gukiza uwo mugore mutoye ntiyatahuri nta kintu nakimwe yarazi kuri ibi yarinjiye yavuze ko atarabizi ariko naramubwiye nti uje kuza maze undabe yarafise udusonisoni jan kandi ashaka gusubira inyuma ariko umurongozi aguma amubwira adahengeshanya ati bandanya yarabironse nibyo murabona nkunu kubera mwemuyera aturongorera muri ibyo bintu murabona imana ifise inzira yatanze mbega mwarigeze mwari mwarabonye idendo zo mu ishyamba zica hejuru yacu imbata zica mu bumanuko yemwe ubu mwibuka irya mbata ntoya yavukiye mu kidengera ahantu hanaka hejuru ntize ubuseruka uburaruko uburengero n'ubumanuko nta kintu na kimwe izi kiretse kirya kidengera kiri hariya mu misozi yo muri Canada ntiyigeze iva muri icyo kidengera ariko utari umurongozi gambata ntoya y'ikigabo yavukiye kuba umurongozi kandi ikintu cya mbere icyoro rimwe hariho ibarafu nyinshi zavuye hejuru ku misozi n'igikishashitse urya muyabaga wakanye yamanutse aca hariya ndashobora kuyiyumvira ihindagashitse ivuga iti mawe ibi bivuga iki murabona ntiyigeze yumva icyo gihe cy'ubukanye mbere itangura kwitegereza iruhande itangura kuraba inkombe y'ikidengeri hatanguye kuba igikonyozi ibarafu itanguye kuza mu kidengeri byo izi ariko ubwo nyene yavukiye ku murongozi w'uwo mugwi w'imbata izo simba simba hagati mu kidengeri mu gihe biyifashe mushobora kuvyita ubwo uko mushaka twebwe tuvyita uguhumekerwa canke mushobora kuvyita yo hagati manama usica aricyo cyose izokwigera hagati muri icyo kidengeri duvu umunwa wayo mutoya hejuru mu kirere maze igende kandi buri mbata ku kidengeri zoje ubwo nyene kuri iyo kuki ziraza umurongozi wazo gusa uku ntivuga nambi nzabivuze ijwi ritamenyekana ninde iriteri ryo kwitegura gutabara ninde ninde yo kwitegura gutabara nambi nzabivuze ijwi ritamenyekana yemwe nambi yo mbata ntayo ivuze nayivuze ibintu bitumvikana ninde agiye kwitegura kuguruka iyo mbata ntayishaje naho ishaje n'umwana wayo mutoya mu kirere hariya amazi ivuze induru iti hong kong 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 rero buri mbata ntoya izoza kuriyo hong kong hong kong ngizo ni nka yubire zigiye kuronka nyene hariya hagati y'icyo kidengeri kuzunguruka gusa no kuzunguruka no kuzunguruka haheza kanya kuyumva ikintu muri iyo gikora itegerezwa kugenda iratondeka amababa yayo hanyuma iguruka ive muri icyo kidengeri iduge mu kirere kandi ikora umutingi gatatu cyane igenda ku murongo ugororotse uko ishobora ijya muri misi ya nimbata zose ziri inyuma ya hong kong hong kong ngiyi iraje kuki n'umurongozi amini imbata zirazi umurongozi wazishengero ntawe rizi ego nira zicitegerezwa gukora ni murabi zontendo zishaje zipfuye hariya muri Alaska rero harihe itendo y'ikigabishaje yami izirongora kandi zonyone zitegerezwa kwitegereza neza iyo tendo y'ikigabo zitegerezwa komenya ico iyo tendo y'ikigabo iri kwiravuga mbega mwarabisomye mu kinyamakuru luko ngaharaheze nk'imyaka ine aho itendo y'ikigabishaje rimwe ntiyamenya ico yari kwirakora rero yarongoye umugwi w'itendo gushika mu Bwongereza ivyo nivyo ntizari bwigereza imenya ko ziba mu Bwongereza mbere kuki ntizari zara by'umutware wazo iyo tendo y'ikigabo ntiyamenya hiri kwiraja rero ubu ziri hariya kandi ntizizoshobora kugaruka ivyo nivyo bishikana izo tendo zose uno munsi ziracatembera mu migwi bavuga ikirya kinyamakuru ruko cavuze yuko izo tendo zitembera mu migwi kandi zigurukira ahantu hose hejuru y'Ubwongereza ariko ntizimenya ukuntu zosubira inyuma uko niko bimeze ni tendo zimwenzi muraja hamwe n'igikorane ekinini yacu mu byuro kandi murafise umuvuga butuma umvyo aza kuvuga ubutumwanya munaka ariko ntimuzaho mu riko muraja mugenda itsingu kuko mwaronse ikintu cy'itendo y'ikigabo ibarongorera mu munsi mukuru w'idini na kandi atari ukubagarukana ku ijambo ry'Imana kubagarukana ku mubatizo wa mpemu yera hanyuma rero bakibaza impamvu atudafise umuvyuro muri iki gihe cyacu murabona mutegerezwa kugira iryo jwi ry'umwihariko iryo jwi ni nzamba y'ubutumwa bwiza rituma ubutumwa bwiza busamirana ijambo ryose ry'Imana sinemera sidini ariko ni bibiliya mpemu yera ibi bimenyetso bizokurikira abazoba bizeye murabona kandi ngabo baragiye mu nzira itendi mwishaje ikigabo igihe kimwe bavuga ko yatumye umugwi wose wicwa uri kugerageza kugurukana nazo mu mwijima ntiyarizaho yari kwiraja nayo nyene rero zose zakubise mu misozi hariya hanyuma zimwe zaramanyaguritse mu kuguruka zicika ibipande atankeka zategerezwa kumenya ijwi ryazo ryihariye irya mbata ntoyishaje iyironsi yo jwi ryihariye maze bose bakarimenya zica zija hamwe mu munezero kandi ziva aho zija mu bumanuko mbega zija hariya hepfo kubera iki ahantu hadakanye rero nambiha imbata ubwenge bukwiye bwo kumenya ukundi ihunga gukanya yotegerezwe guhishengera ubungana gute nambi imbata ishobora gukora ivyo akubwa agatima nama bicuriki kuri mpemu yera mwishengero yotegerezwe kuturongorera kuri iyi migenzo ishaje na zanemera n'ibindi mu mubatizo w'ubwiza kandi w'igitangaza wa mpemu yera biza n'ingeso nziza ubwenge kwihangana kubaha Imana na mpemu yera ni kuri ivyo umurongozi w'ukuri azobarongorera kuko nta kintu na kimwe azohema atari ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana gusa tankeka murakeneye umurongozi igihe babagabo b'abanyabwenge ntibari bazi ikintu na kimwe cerekeye Imana bari abantu bakora ubukorikori abanyabukorikori bari hariya mu buseruko murazi Bibiliya ivuga iti twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko twaje kumusenga bari abo mu burengero baravye mu buseruko maze babona inyenyeri yiwe canke baravye mu buseruko bari bari bo mu buseruko twari mu buseruko none twabonye inyenyeri yiwe mu burengero murabona twabonye inyenyeri iwe mu buseruko akandi murabona bari mu buseruko igihe twari mu buseruko twabonye inyenyeri kandi twaje kumusenga ndashobora kwiyumvira kubona abo bantu biteguye kugenda ndashobora kwiyumvira umwe mu bagore babo amumbwira avuga ati hewe urafise ibintu byose bitekeye ariko indangamerekero yawe iri he yavuze ati sisi nzokoresha indangamerekere iki gihe yavuze ati none uja gushika gute hakurya y'imisozi mwibuke bategerezwa kujabuka uruzi rwa Tigre bakamanuka mu biyaya kandi rero bari bafise urugendo rw'imyaka ibiri akungamiya ni gute bari bagiye kuruhukora bavuze bati rero nta n'indangamerekero utwaye yavuze ati eho ya ugendute ngiye mu nzira yatanzwe n'Imana irya nyenyeri hari izo ndongorera kuri uwo mwami nivyo twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko maze turayikurikira inzira yose hano mu burengero kugira ngo tumusenga ari hehe bakurikiye inzira yatanzwe n'Imana baboshwe n'umugwi wazanemera hariya kanya gatoya binjiye Yerusalemu batangura kugendagenda mu ibarabara aba bantu bambaye neza bavuga bati hari hehe yavukiye he umwami w'Abayuda rero aho hari umurwa mukuru Aho hari Yerusalemu atangiye kiryo shengero rinini ryotegerejwe kugira ico ribizi ko ari hehe yavukiye hehe umwami w'abayuda twabo inyenyeri yiwe mu buseruko twaje kumusenga ari hehe rero bagiye hari ya kumwungere nakana nakano kumuherezi mukuru nakana nakana nta numwe muri bo yamenye ikintu na kimwe kuterekeye ibyo rero hari umwami umwe yavutse w'abayuda ari hehe ntazo bari baza ariko hari umugwe wabungere hari ya kumusozi bari bibereye mu bihe byiza ego mugenzi kuko bari bayicaye mu nzira yatanzwe n'Imana nuko rero baguma ho mu micungararo maze mu buryo butaziguye avuga ati ndakubwira icyo twotegerejwe gukora twotegerejwe gukora inama shingwantwaro kubw'ibyo batumye ku inama y'abashinga ntahe bo mwikombe kandi bibaza namba hari na kimwe bumvise kuri ibyo oya nta na kimwe twari tubiziko nicyo kimwe n'uyu munsi nta na kimwe bazi kuri uyu murongozi uyu mpemu yera kizindwara yutsutsa kizagiye kugaruka umurongozi yatubariye ibi bintu byose byajitse aha turi hagati yavyo nyene urobanura ibyiyumviro byo mu mutima nta na kimwe babiziko bavyita gusoma mu byiyumviro cyane ikintu nk'icyo ntibazi icyo babivugaho rero murabona abo banyabwenge igihe cyose mwibuke igihe injiri Yerusalemu yinyenyeri yarazimangaye kandi igihe cyose urondera zanembera n'umunyedi ni kugira ngo bikurongorere ku mana ubufasha bw'Imana buzokuvako ariko igihe byabarambira bakabireka bakareka zanembera n'amadini yabo bayuda bakavye Yerusalemu aho rero inyenyeri yasubiye kugaragara maze bagira umunezero mwinshi cyane basubiriye kubona umurongozi yo ese ingene bimeze kuja mu idini rya kera rikanye hanyuma ugasubira kuri bwiza rya kumuriro ukabona umurongoza rongora mbega ubudasa ego twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko kandi twaje kumusenga Yosuwa yababwiye ati ubu mukurikira isandugu kuko mutari byigere muca muri iyi nzira Imana ntizemera ko iyo sandugu ija handi hantu na hamwe ahatari inzira ahatari mu nzira igororotse abantu bose barayikurikiye kandi yajabutse neza Yorodani nico kimwe n'uyu munsi kugampemuye ego mugenzi ikintu cyonyene tuzi namba ari mpemuyera cyangwa atariwe tubona kugaragara kwayo kwemeza ijambo ry'Imana ubu haraheze igihe gito uyu mugwi wabene data bari bafise amaraso n'amavuta kandi byo ni byiza namba bashaka gukora muri buriya buryo na icyo si icyemezo kuri jewe ni icyemezo cy'ibyanditswe murabona mu gihe cyemeza iby'inama yavuze iby'Imana yavuze ibyo ni byiza cyane bavuze bati iyo niyo mpamvu waronse mpemuyera nuko amavuta mu kiganza cawe rero si shobora kuja mu ruhande rw'ibyo murabona aho yasinzi nizera ko amavuta agira icapana navyo kandi namba yo marasa agiye kukiza indwara akandi agatanga agakiza iki cyacitse ku maraso ya Yesu Kristo nambari ya mavuta kizindwara imishisha guye yo ni gute murabona ndakundi igihe umurongozi aje akujana mukuri ku ijambo rero umenya kuri kuragenda neza ku ntumbero kandi uko witeguye kuguharura usubira inyuma nivyo witeguye kuguruka ego mugenze ego kubera iki umurongozi wiwatuma ikintu kiba nyacyo ndafise ivyanditswe ngana tanzi ibivyanditswe ariko ndashaka gusoma ikindi nacho ni Petero wa kabiri gice cya mbere umurongo wa 21 kuko atajambo ryabavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba ku muntu ariko abantu bavuga ivyava ku mana barongowe na mpemu yera mbega ubuvugishwa bwaje gute atari kubwo ukugomba ku muntu zanemera zidini ariko kubwo ubugombe bw'Imana igihabera basunikwa na mpemu yera yamye ari umurongozi w'Imana urya yari mpemu yera yari mu nkingi y'umuriro urya yari mpemu yera umuntu wari we wese arazi yuko yari Kristo Mose yahebye Egiputa yarazi gucokorwa kwa Kristo nk'itunga rihambaye gusumba irya Egiputa yari Kristo yemwe igihe bari hariya kandi bavuga bati yemwe wavuze yuko uri hewe nturenze imyaka 50 none uvuga ko wabonye Aburahamu yavuze ati mbere yuko Aburahamu abaho ndiho niwe yahuye na Mose mu nkingi y'umuriro mu gisaka cya mukumuriro ego mugenzi yari Imana yihaye umubiri atari umuntu wa gatatu uwo muntu nyene mu gikorwa gitandukanye atari imana zitatu ibikorwa bitatu by'Imana imwe nibyo Nibyiza cyane rero ibyanditswe iminsi yose y'Imana itanze itanga byiza kuruta ibindi byose igihe Imana yatanga uburyo bwo gukomeza ishengero rya yatanze byiza kuruta ibindi byose igihe ya Adamu na Eva mu itongo rya Eden icyo yabahaye cyari jambo ryayo mugume nyuma y'iri jambo kandi muwe mu mutekano ariko mwa nimwariva ku munsi muzobirya uwo munsi muzopfa Imana ntiyigeze ihindura uburyo bwayo bwo gukora kandi Satani ntarigera ahindura ubwayo uburyo yakoresheje kugira ngo yinjire kwa Adamu na Eva nuko nyene yinjira mu bantu no munsi gute mu kurondera kubigira ko impari rero birumvikana ko Imana itobikora yo Imana yaravutse niko Satani yavutse ariko ntake Imana ntizokora ibi atanke kizobikora kuko yavutse ko byo bikoze kandi nivyo abantu bavuga uno munsi bati yo rero rindira ntiwizere rero namba ngiye mwishengero maze ngatanga ibigira cumi kandi ngakora ibibiliya n'ibindi Imana igiye kunyirukana hariya kiretse umuntu avutse ubwa kabiri ahandi ho ntashobora no gutahura ubwami bw'Imana murabona ntakwiregura yemwe urya mutama gowe urya mutama kaza gowe hariya hari ubugingo shaje bwiza uburyo bwonyene ushobora kuzigera kuzigera babona Imana n'ukuba wabavutse ubwa kabiri nta bindi sindajwe ishinga n'ukuntu ari batoye ukuntu bashaje ukuntu bakiri batoye icyo bakoze kangahe bagiye mu ishengera amadina ngahe bazi nemera zingahe bashoboye kuvuga ku mutwe utegerezwa kuvuka ubwa kabiri cyangwa nturi no kumushinge kugira ngo utangure n'ibyo neza na neza rero murabona mukeneye umurongozi azobarongorera mukuri kandi ukuri ni jambo azobarongora kandi nuko yamye Imana ntiyigera ihindura ikintu na kimwe kuko ntige Nigiri tango ni herezo kandi irazi ciza gusumba ibindi byose ibereye hose icyarimwe n'izi byose ni byose nivyo Imana nikwiri rero ntitegerezwa guhindura ni byiza cyane niwe yemeza inzira kurongorera mu mpemu yera umurongozi niwe yemeza ijambo nyene yigisha rero Luka yararongowe n'umurongozi kuvuga ati mugende muje mu bihugu byose mubwire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza uzokwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza kandi ibimenyetso bizokoboneka akubizera ni bazose na madaimoni mu izina ryanje bazovuga indi minsha bazofata inzoka nibanyu kintu cica ntacyo kizobagira na gatoyi bazoramba ikibizganza kubagwaye bakire kandi bibiri yivuga yuko bagiye ahantu hose barongowe n'umurongozi murazi bigisha ijambo n'ibimenyetso bikabakurikira byari biki umurongozi agaragaza yuko ivyo kwarukuri uwo wari umurongozi w'igikorwa cy'Imana nuko yashizweho iyo ni integuro yiwe ntishobora kuyihindura kuko ntigira itanguriro n'iherezo amina nishobora kuyihindura ni Imana nashobora guhindura ndumuntu we ushobora guhindura uri umugabo cyangwa umugore ariko Imana nishobora guhindura mfise aho ngarukira nshobora gukora amakosa no kuvuga ibintu bitari byo twese turabishobora ariko Imana ntishobora ngo yongere ibimana ingingo yayo ya mbere iratunganya ukuntu Imana yigenza kurubuga nuko nyene itegerezwa kwigenza buri gihe namba ihamagawe kurubuga kugira ngo ikize umunyabyaha imukiza ishingiye ku kintu kimwe ikindi gihe umunyabyahaje izokora cyo kimwe atari uko yokoze ibitari by'igihe yakora ubwa mbere amina ndayikunda ndazi yuko ari ukuri mfise imyaka 53 maze imyaka 33 n'igice mvuga ubutumwa bwiza ngaha sinigeze mbona binanigwa narabibonye bigerageze inshuro ndwi ku isi mu madini y'ubwoko bwose n'ibindi byose imbere y'abantu nk'igice cy'umuriyoni icyarimwe kandi nta na rimwe byigeze binanigwa simvuga ibyo nakuye mu gitabo kinaka mvuga ibyo naciye mu bwanjye yuko nzi ko Imana ihagarara ku ijambo ryayo kandi ikaryubahiriza rero namba ufise ubwoko bunaka bwa zanemera byobaye byiza murabyibi ariko mpemu yera azoshigikira ijambo ry'Imana Muruwera Yohani gice cya mbere n'umurongo wa mbere yavuze ko wari jambo n'umurongozi ubwa mbere na mbere jambo yari jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe mana we Petero yarongoye kuvuga mu byakozwe n'intumwa 2:3-8 uburyo bwo kwakira mpemu yaravuze ati nimwihana umuntu wese muri mwe bwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu hanyuma umurongozi atobitwarire kuhereye ubwo ego nico kintu cyo gukora ubwa mbere mwihana ibyaha byanyu kutizera kwanyu ko mutezeye ibi bintu mwihane hanyuma mubatizwe maze rero murongo azazobitwaririka uhereye ubwo murabona uwo niwo murimo wanyu kwihana n'umurimo wanyu kubatizwa n'umurimo wanyu hanyuma umurimo w'umurongozi kubitwaririka uhereye ubwo kubarongora muva mu ngeso nziza muca mu bwenge mukwirinda mukwihangana mukubaha imana no mu rukundo rwa bene data maze mwemuyera akabashikarako ikimenyetso murabona rero muba muri igihagararo cy'Imana gikwiye umugabo w'Imana w'ukuri umugore w'Imana w'ukuri umase kuri Kristo ndakunda ibyo umase kuri Kristo yego Mariko yarongowe na mwemuyera kugira ngo yandike Mariko 16 birumvakana Yohana yararongowe igihe yandike ibyashiriwe Yohana yari yarongowe n'umurongozi byongeye yarongowe n'umurongozi mu kuvuga to umuntu wese akura ku ijambo na rimwe cyangwa kongera ko ijambo rimwe kuri ibi uwo muntu azokugwa ku mugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo none ni gute uzoguza ikintu kinati ijambo ry'Imana ukabandanya uvuga kurongowe na mwe mugera ntivyumvikana sivyo oya mugenzi ntivyumvikana yabaye umurongozi wanje mu butima bwanje yandongoye mu bugingo niwe yandongoreye ku bugingo kandi niwe bugingo bwanje ntamufise nta bugingo mbamfise ntamufise nta kindi shaka niwe byose ni byose kuri jewe mu bihe by'ingorane zanje ahagarara iruhande yanje jo hahise yarampezaga iyo munsi bakoze cyo kimwe niki nshobora kwitegura wa wundi ibihe byose zina ryiwe ni rishimwe amina ego mugenzi yarabisezeranye azobikora n'ubugingo bwanje n'umurongozi wanje byose muri byose yanaramwizeye nagize ibigeragezo bikomeye ndamwizera ho nja hose ndashaka ko mubikora namba mugiye kumesura mwabagore mwe mumwizere namba mugiye mugisagara mumwizere igiye kimwe nashitsaho niyumvira ko nari mu buryo umuntu yamenyereye ibyishamba neza murazi kuba narahize kenji cyane niyumvira nti menyereye ingorane zose nta muntu azo sinshobora kuzimira mawe yari impange y'umuhindi kandi yanarabikunda yo mana we ntushobora kunzimiza mu ishamba ndazaho magaze kandi mu nkinga zanje naramuhenze gato y'umugore namubwiye nti urabizi mukunzi ibyo bavyiza kuri twebwe tugize ubugene ku itariki 23 za gitugu tukatankeka niho umwami yambwiye kubikora maze ndiyumvira nti rero kubwi nkinga ntoya natsiganije amahera yanje kandi nzomujana hariya mu masumo ya Niagara maze nje kuri Adirodake gatoya guhiga gatoya murabona nuko ndamutwara na biri yari akantu gatoya gusa kubwivyo rero nabwirijwe kumujana mu nkinga kandi rwari n'urugendo rwo guhiga navyo murabizi rero niyumviriye kwico coba ikintu ciza co gukora nuko rero ndamujana maze narandikiye umushinga ntahe Danton murinzi kandi twari ko turaduga umusozi Harikani hanyuma mvuga nti mushinga ntahe Danton ndazi ndaduga ndashaka guhigana nawe idubu muri akagatasi hanyuma yavuze ati ego biri nuduge rero yavuze ati nzoba ndi hariya haruguru itariki y'iniye emwe jewe n'umugore wanje twashitseyo umunsi umwe imbere na biri maze dusanga akazuka ku harugaye hari ahantu gato akwegamira ko hirya mu gishamba niho mwene data Fred Sotumane naje twagiye haheze igihe gito maze turahahagarara he mugera naramubonye ahagaze hariya wa muco w'umuhondo ugendagenda mu gisaka na Fred ahagaze neza yavuze ati ngo ku ruhande ndashaka kuvugana nawe ejo nti urutonde uritonda baguteze umutego ati mera magabo ivyo nivyo kamwe na data Fred hanyuma naragiye maze muri iryo joro mbwira abantu amajana harya i Vermont nti hari umutego banteze ndaja kuubona sinza huri kandi joro rikurikiranye ewe waraje nguyo navuze nti ehe umutego watezwe ego mugenza ariko mpemu yera yarandongoye kuco nakora kandi yo mana we byari byo yo benshi muri mwebwe murazi byarivyo nta mwanya mfise wo kubivuga ariko twari duhagaza aho kwa hantu ico gihe hari hatanguye gukanya uwo munsi umushinga nta Danton yari kuza umunsi ukurikira navuze ni urabizi mukunzi byo bavyiza hamwe noronka impongo nini yatotahana navuze nti twara narinze kuziganya tuduhera kandi niho tugishinga urwacu kandi navuze nti tworonka inyama zacu zo murushana hamwe no higa gato uno munsi hanyuma yavuze atego genda bira ati rero wibuke sindigera nza muri iri shamba niko yavuze yari hafi ku birometero 40 naho haruguru uwo mu misozi murabizi hanyuma avuga ati nta na kimwe nzi kuri ibi hanyuma avuga ati rero ndi navuze nti yemwe uburibuka ko aheze imyaka 2 nishye zibya dubu zitatu aho hari neza na neza inyuma y'umusozi hejuru hariya hanyuma mvuga nti ubu ngiye gufata impongo nini ya hanyuma turafata idubu hanyuma mvuga nti tuzoba dufise inyama zacu zo mu rushana ego ibyo byumvikana neza murabizi hanyuma twamura inkere turonka n'amakara y'urwo rushana hanyuma rero biri arabigurisha maze meda nanje tukavyamura ku mugoroba mvuye kuzikura gukizura rero navuze nti rero ngira ntore inkoho yanje mpava manuka hepfo navuze nti hari impongo nyinshi ngaha ndaronde rimwe hanyuma navuze nti urazi navuze nti hanyuma ndayitore maze mvuye navuze nti turaka ndaza kugaruka mu kanya gatoya navutse ni nivyiza rero aho ngenda ahasana hadapfutse kandi wari we wese muri mwebwe aho muri mu New Amphia naho haruguru muri New England hamurazi ico bisigura iyo ico gifungu kimanutse canke ahari ho hose mu misozi ntumenya nahuri nta kindi ntushobora kubona ikiganza cawe imbere yawe rero namanutse nciye ahantu umenya nta biti ndamanuka maze ndagenda ndarengana gasoko ahanyuma ndaduga hanyuma mboningwe ndiko muyita muri iki gice cy'igihugu twebwe mu burengero tuyita intambwe yo mu misozi bayita hariya haruguru intare yo mu misozi byose ni gikoko kimwe ni puma mu vyukuri nk'akayabu gafise ipe imetero hafi zibiri n'igice mu burebure ge agafise ibirobe hafi 68 gushika ku biro 90 yajabutse barabara hanyuma nsohora inkoho yanje n'ingoga ariko sinanyarukije bikwiye kugira ngo ndayirase yemwe
watching the leaves where he moves yo I could hear him that he had 4 feet
nagiye ndasohoka hejuru ku musozi ndondera iyo ntambwe yo mu misozi ndaba amakanda yaho yaciye murabizi narashobora kuyumva yari ifise amagurane narindabizi ko atari igikoko c'amagura abiri yari ifise amagurane kandi narindabizi ko atari impongo kuko impongo igenda iradida ibirenge hasi kandi cagenda kirasohoka ico gikoko co mu bwoko bw'akayabu na murabizi gutya kandi tubigenda irazungurutse ibirenge iyiriko iratambuka kandi rero narindabizi ko yategerezwa kuba ari ntambwe yo mu misozi rero nari nyuma y'ikigaga kandi sinari nayibonye gushikaho ndayirabukwa yari igiye nariko ndaraba ukuntu isanzaza amababi murabizi hejuru ku isonga ry'umusozi no hepfo gutya kandi murabizi sinitwaritse kuraba kirya gicuko kiza umwanya wose uko camanuka igipfungu narasohotse hepfo manuka na kiyaya kinini maze ninjira mu ishamba ry'ibiti by'inganza marumu nkurikira iyo ntambwe yo mu misozi niyumviriye nti ndayifata inyuma yakanya gatoya narabona ahantu nkiruka hejuru maze nkaraba hose gutya nkaraba hirya no hino ngo ndabe ko noyibona ngatera ugutwe neza hanyuma nkunama nkasubira ngasohoka warashobora kumva uduti tuvunagurika kure imbere yanje rwose imera nk'iyisohoka murabona yari ishitse mu biti naho rero sinashobora kubona ahiciye murabona yagize ubwenge ituga mu biti hanyumiza irasimba ivuga ku giti ca ku kindi rero yari izi ko ntoshobora kuyikurikira hariya yo uko biri kose uko biri kose hanyuma nasubiye kuduga mu isenga ry'ibuye maze numva kamoto kidubidubu ishaje y'ingabo niyumviriye nti ndayiro nk'ubu bagenzi ibyo ni byiza narimo tereje kandi maze nja kure ya kure gatoya hanyuma ndondera ibimenyetso by'ubwoko bwose n'ibindi sinashobora kubona ikintu na kimwe narasubiriye inyuma hanyuma nsubira kumanuka ku rundi ruhande rw'umusozi hanyuma rero ntangura kubona ko hariho hariko hazi igipfungu hanyuma nsubira kwimotereza yari ahantu kanaka mu kirere navuze nti oya ubu byagenze gute umuyaga wari kuzana na ngaha hanyuma nza akamoto kidubu kaje akamanuka n'iyi nzira kandi ubu najabutse aha umuyaga nawo uri kurazana n'iyindi nzira rero ntegerezwa gusubiraho nimoterereje idubu bwa mbere hanyuma mperaho kandi ngarutse narabiye mu isenga mbona ivyatsi bihungabana kandi gihe nakora ivyo ikintu kinaka cirabura cari inyaganje nari yumviriye nti ngiriya nari njije amasasu mu hoho n'ingogana n'ingoga maze ndahagarara ntikoma kandi gihe n'inyagaza yari ishuri yinyemera nini nini rwose narayiyumviriye nti yemwe sinigeze menya ko hameze nka igihe naheza kuyitera nararavye narahanaguye ibiganza byanje kandi mpanagura imbugita yanje ndayibika hanyuma ndiyumvirane imana ishimwe urakoze mwami yesu mpaye inyama zo mu rushani ishimwe n'iry'imana hanyuma ntore inko yanje nariyumviriye nti ngomba ubu nyene nce muri iri senga ry'ibuye navuze ntiraba hariya mugenzi imvura irimwo umuyaga w'igihuhusi uraje byoba byiza kurusha mvuye hano nsubire hariya medali hamwe n'abandi navuze nti ntegerezwa kwihuta naraduze ku isenga ry'ibuye n'uguru y'ibifungo vy'ikoti nanje nini vyanje nini yitukura kandi nariko niruka nerekeza isenga ry'ibuye nk'uku n'uku hirya no hino ikintu cya mbere murabizi nariyumviriye nti mana nahindukiriye he umuyaga wari wamaze kumanuka ibiti bikubita nako nariyumviriye nti nahindukiriye he narazungurutse na narinzi neza na neza ko nari nerekeje ku musozi muharikane ariko harageze kandi nariko ndabira icuya nariyumviriye nti niyihe ngorane hano maze kugenda inusu y'isaha canke bitatu vya bine vy'isaha kandi sinshobora kubonaho nahindukiriye naravye hejuru rero ya yanyemera yanje yari imase hariya ya, nari neza na neza aho hantu nyene nariyumviriye nti yemwe nakoze iki yemwe naragiye ubugira kandi nariyumviriye nti ubu ndaja kubishobora nari gusa nasamaye naravye buri kintu gitoya cose kinyiganyiga ahantu hose nariko ndaraba narabandanije ndondera 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 ibicu biraza narinzi ko hagiye kuza umuyaga w'igihuhusi uri mu rubura igifungu camanutse maze rero ntangura kubona nariyumviriye ndigira imbere gatoye narabandanije ndabandanye 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 hanyuma ndiyumviraye yemwe iki ni igitangaza bisa naho nabonye iki gibanza mbere rero nararavye kandi ya nyemera yanje imanitse hariya murabona murazi ico nariko ndakora abahindi abacitu urugendo rw'urupfu murabona uri kuragenda izingu zingu uzunguruka kandi uzunguruka yemwe niyumvira ko nari umurongozi mwiza cane na ntaryo atozimiye murabona nta kintu botegerejwe kumbwira ico mwishamba nari nzi inzira yanje murabona kandi nongera gutangura navuze nti sinshobora kugira iri kosa hanyuma ndagaruka ubugira kandi ndaduga hejuru gatoya mu isenga ry'ibuye rero umuyaga wari watanguye guhuhuta yo mana we urubura ahantu hose hasa no mu ijoro kandi nari nzi ko meda yapfuye iryo joro muri riryo shamba ntiyamenye ingene yibungabunga kandi biri yari afise gusa nk'imyaka ine imyaka itatu umwana mutoya gusa rero ndiyumvira nti mbega baraza gukora iki yemwe naraduze hanyuma shika ahantu hari itapi inepanepa nariyumviriye nti ndahantu hanaka hateze kandi sinshobora kubona ikintu na kimwe huzuye ibipfungu nagenda izingu zingu rero mubisanzwe nari kuba narondeye ahantu hanyuma nkahagarara iyo nari kuba ndi kumwe n'umuntu munaka narahagarara kandi nkarindira gushika imvura imwe iri mu muyaga w'igihuhusi iheze umunsi umwe canke ibiri hanyuma nkagenda nakasi gikenye cinyemera nkagishira ku mugongo wanje kandi nkinjira ngafungura hanyuma nkavyibagira ariko ntushobora gukora ivyo kandi umugore wawe n'umwana wawe bari hariya mu ishamba bariko baratikira murabona kubw'ivyo natanguye kwiyumvirana nkora iki kubw'ivyo ndigira imbere gatoya kandi nariyumviriye nti uburindira igihe naca mu kiyaga ca mbere umuyaga wari mu maso yanje kubw'ivyo ntegerezwa kuba nazananye iyi nzira na ntegerezwa kuba nazananye iyi nzira kandi nari nanyere nayenzereye epfo no mu biti birebire ariko sinamenye aho narindi navuze nti yo ntanguye kugira ubwoba kandi nariyumviriye nti rindira umunota biye ntiwazimiye ngerageza kwibesha ubwanje nyene ntushobora kwibesha oya oya ako gatima nama ko muri wewe kakubwira ko uri mu makosa yo ugerageza kuvuga ngo yo narakijijwe ndaja ku ishengero ntugire ubwoba wewe rindira gushika urupfu ruze rero uzomenya ko hari ubudasa gatima nama kawe karabi kubwira ikintu kinaka muri we kirabikubwira ko uri mu makosa urabona urazi ko namba upfuye utoshobora guhura n'Imana yera nkuko twamubonyere icoro riheze n'abamarayika bera bategerezwa kwitwikira mu maso kugira ngo bahagarare imbere yiwe mbega ugiye gute kuzohagarara hari yudafisa amaraso ya Yesu Kristo ngo agutwikire niyumviriye ntiyo nzobishobora nca ntangura kugenda kandi natanguye yuko nabandanije akumva ikintu kinaka kandi narashapfuye hanyuma nca niyumvira nti ubu ninakora ibyo nzozazanirwa ibyo nivyo kenshi na kenshi umuntu yazimiye akora wewe azozazanirwa hiyo mu ishamba kandi azofata inkoho yiwe yirasubwiwe canke acarwa mu kinogo mazace avunika ukuguru kandi arambaraye hari yazopfira hariya rero niyumviriye nti nkora iki hanyuma naciye ntangura akugenda genda kandi nabandanije kumva ikintu kinaka kivuga kiti jewe ndi imfashanyo iboneka mu gihe cy'amagogwa nca ndabandanya gusa kugenda genda niyumviriye nti ubu ndazi nazazaniwe ndiko numva ijwi rivugana nanje nagumye mbandanya ntera nje imbere umuyaga nawe uti uhuhu tankuko mubizi niyumviriye nti ubu sinatsimiye uraza uri ubu muhungu ufise ikibazo nyabati ntushobora kuzimira uri muhigi mwiza cyane ntushobora kuzimira uri yemera ubwawe urabizi nihenze ubwanje ntushobora kwihenda hahepfo hariyo ipiniri kwirazunguru kivuga iti muhungu urazimiye kandi urazi yuko ubizi urabona urazimiye nagumye mpandanya yo sinazimiye nzomera neza nzozi muruka ibintu bitangu bitanguye kumera nk'ibihindutse umuyaga uregereje urubura rutanguye gutaragurika ururya rubara rutoye inkivu tuvyita ugukoroka kurubura niyumviriye nti usu umugore si umwana sindi niyumviriye nti yo mana we ubwo nyene numvise ivyo ubugira kandi ati jewe ndi mfashanyo igaragara mu gihe cy'amagogwa kandi nari umuvuga butumwa w'ubutumwa bwiza ico gihe ngi ni gisha ngaha mu rusengero rero niyumviriye nti yemwe noshobora gukora iki narahagaze ndiyitegereza ahantu hose kandi igipfungu cyari cyamanutse icyo gihe jewe yuko byari nta kintu cyari gushobora gukoreka icyo gihe niyumviriye nti yo noshobora gukora iki niyumviriye nti mugenzi si mbereye kubaho nari mfise ukwiyemera kwinshi niyumviriye yuko nari umuhigi ariko sindiwe kandi mwene data namye ndamwizera ukurasa nabifatiye hariya kandi umurovyi ndumworo ariko namye ndamwizera ukurasa ariko sinzi gutumbereza ya nyemereye kumera imigenzo y'isi kubyivyo murabona ukurasa inyemera kuburebure bw'imetero amajana munani mfise inkoho yishi ibikoko 33 idahusha wo bisoma hariho hose namba ubishoboye murabona si jewe niwe naramwizeye ndi hariya nariyumviriye nti noshobora gukora iki noshobora gukora iki nagumye ibyo nabyagumye vyegereza jewe ndi mfashanyo igaragara mu gihe cy'amagogo imfashanyo igaragara niyumviriye nti n'Imana iri kwivugana nanje nakuye inkofero yanje nari mfise inkofero yanje y'umuzingi igitambara cy'agahama kizingurutse nashize hasi nakuye ikoti yanje yari icovye hanyuma nashize ikoti yanje hasi nshashinga inkoho yanje ku giti navuze nti data wo mwijuru ubu ndi hejuru yanje ubwanje numfijwi rivugana nanje mbega yoba ari wewe navuze nti mwami ngiye kukwemerera ko ntari umuhigi sinshobora kuronka inzira yo kuvayo utegerezwa kumfasha simbereye kubaho hamwe no gukora ibintu nakoze kuza ngaho no kwiyumvira yuko nari nzi byinshi kubyerekeye no kuzimira ndagukeneye mwami umugore wanje n'umukenyezi mwiza umwana wanje umuhungu wanje mutoya nyina yarapfuye kandi yagerageje kuba umubyeyi kuri we kandi naramurongoye kandi ari naramurongoye ari hano umwana hariya mu biti kandi barapfa bompe muri iri joro rya muyaga uramanuka hafi 10 y'umu munsi yubusa kandi ntibaja kumenya ukugene bobaho barapfa muri iri joro ntubareke ngo bapfe mana nanjana kuri bo kugira ngo nshobore kubabona batapfuye nazimiye mana sinshobora kubona inzira woshobora kumfasha kandi mbabarira kubw'ukwiyemera kwanje nta na kimwe nshobora gukora ntagufise uri umurongozi wanje numfashe mwami narahagurutse ndavuga nti amina ntora gatambara kanje koti yanje ndaritora ndasubira ndambara inkofero yanje ndatora inkoho yanje navuze nti ubu ndiyumvira uko nshoboye kose inzira nshobora kujana uko nshoboye kose hanyuma nchanjani iyo nzira imwe akuko ndiko ndazunguruka ahantu hanaka sinza hariho ariko njani nzira uza kumbwira mwami mana murongozi wanje naratanguye kugenda muri iyi nzira navuze nti ngiyi kandi ntegerezwa kuyizera ubwanjye nzofata iyi nzira nzofata neza na neza iyi nzira sinzohindura nzofata iyi nzira ndazi ko ndi mukuri nzofata iyi nzira namba no njani nzira no kwerekeza muri Canada murabona buno nyene numvise ikintu kinaka nk'inkorako kugitugu canje ukuboko kucumvikana nk'uko ari ukuboko k'umuntu rero buno nyene ncandahindukira ndaraba nta muntu yari ahagaze harya niyumviriye nti cari giki ngiyi bibiliya irambitse hano imbere yanjye imana umurongozi wanjye n'umucamanza wanjye ahagaze ngaha nararabye gusa hejuru nararabye gusa hejuru kandi nyuma nk'uku ico gipfungu cahavuye gushika aho nashoboye kubona umunara hejuru ku musozi horekane ncangenda ki hirya yawo bijanye n'ubushobozi bwanjye bwo guhiga nagiye kure yawo nacerewe cane muri iryo joro ico gihe narahindukiye n'ingoga vy'ukuri ncanerekeza je ubwanjye nk'uku nca mfata inkofero yanjye maze nduza ukuboko kwanjye vuga nti ndongora mana uri umurongozi wanjye naratanguye nategerezwa kuduga rimwe na rimwe udutudugo n'ibindi bintu byose kugira nje hariya ntevye cyane haciye haba umwiza inyemera za simba simba imbere yanjye n'ibindi byose nta kindi kintu nakwinyumvira atari akuguma mu nzira imwe hejuru kuri uyu musozi akandi ndazi yuko iyo nshobora kugera akumunara jewe n'umushinga ntaye Danton twarafashije gushiraho zirya insinga za telefone mu gihe cy'impeshi twarashize izo nsinga z'amatelefone kuva akumusozi harekane ku nzira yose gushika hepfo ahantu ahangana n'ibirometero nka bitanu n'inusu cyangwa bitandatu n'inusu kugera ku nkambi kandi nzaca neza ku nzira ntoya ariko kubera ibarafu yari hariya ntiwashobora kubona inzira murabona n'umuyaga wahuhuta n'ibindi hari umwiza n'igihuhusi kandi tugenda ntiwashobora kuvuga aho wari uri yemwe ikintu cyonyine nari nzi gukora hamaze kuza umwiza rero sinari nzi ndazi ko nari ko ndaza mu nzira imwe kandi neza hejuru ku musozi kuko twitwa ko tugiye ge hejuru ku musozi kandi umunara wari neza ku gasongero ku musozi kandi nari mfise nk'ibirometero icumi kugira ngo ndahashike iyumvire gusa icyo gipfungu cyazimanganya ahantu ibirometero cumi ikinogo gusa kugira ngo nshobore kuwubona kandi rero natwara inkoho yanje muri uku kuboko maze nduzu ku kuboko kwanje hejuru kuko nari nafatishije ku gituma usumari ruriya rutsinga rumanuka nk'uku zirya nsinga z'itelefone zerekeza ku kazu kimbaho kugira ngo ashobore kuvugana n'umukenyezi wiwe hanyuma rero telefone hariya ku musozi kandi nari ngiye kumufasha gukuraho ibyo muri ako gatasi nari nadugije ikiganza canje gutya mvuga nti ewe mana ndeka nkore kuri rurya rutsinga naragenda kandi ukuboko kwanje kwarambaza kwarambabaza cyane kwararuha byari bigoye kubwanje kuguma ndakudugije nategerezwa kugwa kukumanura hasi hanyuma narahindukiriza inkoho kandi nkayishyira muri kiriya nasubira inyuma intambuko nkeya kugira ngo menye neza ko ntarubura hanyuma nkaduza ikiganza hejuru nkatangura kugendagenda nkagendagenda bwari bwije hari umwiza umuyaga guhuhuta yo nafatisha miryi giti mvugani nibyo oya sivyo yo bituma ntimubireke ngo bizanijwi ritumvikana haheza kanya igihe nyene nari niteguye ndi hafi yo kubiheba ikiganza canje cakoze ku kintu kinaka yo mana yanje barantoye igihe nari nazimiye nafashe kuri urwo rutsinga narateye inkoho hasi nkuri inkofero ku mutwe maze mpagarara hariya navuze nti ewe mana mbega ukuntu ari byiza gutorwa igihe wazimiye navuze nti uru rutsinga neza na neza gushika ku mpera y'uru rutsinga sinzorurekura nzogumya uru rutsinga uzondongora neza gushikaho ahariho hose abo nkunda cyane bari ngaha ku isi umukenyezi wanje n'umwana wa banje ubwoba bwabishe bataza aho ndi batazi gucana umuriro batazi cyo bokora n'umuyaga uhuta amashami y'ibiti akora ava ku biti akora kava ku biti sinuba hutse kurekura urwo rutsinga nafashe urwo rutsinga gushikaho rundongorera hariho hose abo nkunda bose bari icyo cyari giki kigoye cyane cyanshikiye kandi cyari gihambaye cyane cyanshikiye kugira ngo nzimuruke aricyo kintu nticyari gice cyacu umunsi umwe nari nazimiriye mu byaha nagenda ishengero kurinda ingerageza kuronka ikintu kinaka nagiye ku badvantiste bo munsi w'ino bambwiye bati gumye isabato reka kurya inyama nagiye mu ishengero rya batiste ishengero rya mbere rya batiste yavuze ati haguruka gusa ubabwire yuko witera yesu kristo umwana w'imana hanyuma ndakubatiza nuko nta kindi cyari gihari ariko umunsi umwe mu kazu gatoyi kamakara naradugije amaboko yanje nafashe ikintu kinaka cyane novuga ikintu kinaka cyaramfashe wari umugozi w'ubugingo umurongozi kandi yarandongo yaranzigama kugeza ubu sinzokura ukuboko kwanjye muri urwo rutsinga nshize amaboko yanjye kuri we reka zanemera amadini akora ibyo ari byo byose ashaka ngumice umurongozi kuko ibiri ku isi byose n'ibiri mu ijuru byose n'iby'agaciro kuri jewe biri ku mpera y'uwo murongo yaranzigamye gushika ubu nzomwizigira urugendo rusigaje rwose igihe we mpemu yeraje azokuyobora kandi azokurongorera muri byose bagenzi yagejeje aho ndi uyu munsi yangize icyo ndi cyo ndashobora kumuba mumenyesha n'umunezero niwe murongozi wenyine nzi ngaha ku isi cyangwa hariya hakurya niwe murongozi wanjye iyo ngiye mu guhiga niwe murongozi wanjye iyo ngiye kuroba niwe murongozi wanjye iyo mvugana n'umuntu munaka niwe murongozi wanjye iyo mvuga ubutumwa niwe murongozi wanjye iyo ndyamye kandi ninagera gupfa zoba ahagaze ku ruzi andongorera mu nzira yose nzinzogira ikibi ntinya kukuri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe bizonkosora kandi bindongorere hakurya y'uruzi reka dusenge data wo mu ijuru ndakengurutse kubw'uburongozi we aturongora yo rimwe na rimwe data sinshobora kumwumva hafi yanje ndatinya ndamushaka hafi yanje kubera ntazi igihe nzoba nja bukwira uruzi ndashaka ko yoba hafi yanje ntunsige mwami sinshobora kuvuga ubutumwa sinshobora guhiga mu ishyamba sinshobora kuroba ku nkengera y'uruzi sinshobora kugendesha umuduga nta kintu na kimwe nshobora gukora ntagufise uri umurongozi wanjye yesu ukuntu ndyohewe kwigisha iri koraniro muri rino joro ingene wandongoye muri ibi bintu byose ukuntu wandongoye nariko ndiyumvira uyu ndi munsi nta myaka myinshi haciye mpagaze aha hepfo ku ibarabara kandi kubera umuryango wanjye wakoze amakosa nta n'umwe yamvugisha nari mfise inyota y'ugufatanya nta muntu n'umwe yashaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose nanjye bavuga bati se wiwe n'umucuruzi w'inzoga kandi mwami nta n'umwe yovuganye nanjye kandi ndakunda abantu ariko umunsi umwe igihe nacakira urya murongozi rero ntibaza mwami ntegerezwa kwinyegeza no kujya mu bugaragwa kuruhuka gatoya byagize iki si kamere yanjye s'amashuri nta na kimwe mfise ariko yari wewe mwami waranshoboje kudahusha waranshoboje gufata urufi runiniya kuko wari uzi yuko nashaka gukora birya warampaye ababyeyi warampaye bene data n'abashiki bacu
You're my guide, Lord.
warampaye amagara meza warampaye umugore warampaye umuryango uri umurongozi wanjye mwami reka mfate ukuboko kwawe ntundeke ngo nkurekure nimba ukuboko kumwe kurushe nzohindura amaboko mfasha mwami kandi ubure kumwe wese nga afate kuri uwo mugozi nyine w'ubugingo mpemu yera ariwe bugingo bwacu ubutanga ubugingo kandi aturongorere muri cya gihugu cy'umunezero ahatamira uho y'ubugingo iriho n'igikorwa cyacu ku isi kiba kirangiye kandi nta gusaza kubayo nta bantu n'ababanyantege nke nta majoro y'umurango y'umuruho nta maborogo no gusenga nta guhamagarwa kuri ya rutari ariko tuzoba turi bato hari ibihe byose nta ndwara na marushwa bizobayo nta cyaha kizobayo kandi tuzoba turi mu kugororoka kw'Imana mu bihe bizoza mu bihe bidashira bitagira iherezo biduhe data kandi ubu data nimba hari umuntu umwe ngaha muri rino joro atari bwafate kuri uwo mugozi w'ubugingo bashoboze kugira ngo bawuronke ubu kandi reka mwemu yera yandongoye kandi nshobora kuvuga bivuye ku mutima wanje n'ukuboko kwanje kw'ijambo ryawe ko yamye ari umukuri ndakora amakosa inshuro nyinshi ariko we aratunganye reka gumane nanje mwana reka ngumane nawe kandi reka n'abandi ngaha batamuzi rino joro bashobore kugumya uko guboko kwiwe kudahinduka kugira bashobore kurongoka kandi umunsi umwe tuzoshika hakurya y'uruzi kandi hazoba hari igipfungu icyo gitondo ikiyaga cya kera kizoba kiriko kirasuma Yorodani ya kera isumirana ry'imikuba urupfu ruhangana n'ubugingo buri muri twebwe ariko mana sinzotinya nararangije ibyo kivya kera cyane nshaka gusa gukura inkofero y'icuma nk'umurwanyi mpindukire ndabinyuma hose ahurya mugozi wandongoreye mbona ubugaragwa bwose naciyemo n'inzira zose z'amahwa n'inkovu z'amabuye ariko mfashe rurya rutsinga nk'uko wavuze umwivuzi w'amazina yavuze ati bamwe baciye mu mazi abandi mu myuzura abandi mu bigeragezo bikomeye ariko bose baciye mu maraso kandi nshaka gufata iyi inkota ya kera nga yankingiye mu nzira no kuyisubiza mu rwubati nsemerera nti Data tumu bwato kino gitondo natashe uzoba uri hari ya mwami warabisezeranye ntushobora gutsindwa Heza gira umuntu wari we wese ari ngaho kandi nimba batazi ingene bofata uyu mugozi kandi batawukoze ko reka amaboko yera duzwe rero amaboko ashaka amaboko yipfuza amaze akore ku mugozi w'ubugingo uzobarongorera ahantu imitima yabo yifuza amahoro atunganye no guhuzwa biri muri Kristo imitwe yacu yunamye hoba hari ibiganza byo duzwa hariya no kuvuga bati reka jewe mfata ukuboko yo Imana iguheza gire igihe inzira itanguye kurusha mwami w'agaciro umbe hafi igihe ubugingo bwanje hafi gahetse kuruzi nzohagarara urongora ibirenge byanje ufata ukuboko kwanje fata kuboko kwanje mwami w'agaciro ndongora hoshobora kuba ikindi kiganza kidugijwe vuguti mwami ndashaka kumva gukogwa ko kumugozi w'ubugingo rino joro ndashaka kumva e Kristo mbata ambabariye byaha byanje ndashaka kuba icyaremwe gishasha kuva ino saha no mu kubandanya Imana iguheza giruho hari uwundi avuga ati reka ndagukore ko mwami reka niyibagire ubwanje Imana iguheza gire mushiki wanje reke nibagire maze nitore mwami muri wewe Imana iguhezagire kandi Imana iguhezagire ivyo nukuri reka nibure ubwanje mwami reka niyibagire Imana iguhezagire mwene data reka jewe Imana iguhezagire mushikanje reka nkumbure ubwenge bwanje Imana iguhezagire mushikanje ntiwizere integuro zashizweho nabantu kurikira umurongozi azokurongorera kukuri kose ndongora mwami Yesu ndongora Imana iguhezagire hari inyuma yo hari ibiganza byinshi byatugijwe bishaka gakiza rero igihe twebwe tu arutari ngaha ntushobora guhamagara kuri arutari kuko abantu bicaye ahantu hose hejuru yayo ariko ari harya nyene urazi neza na neza igihe adudugije ukuboko kwawe ikintu kimwe kiraba ku mutima wawe Yesu yavuze ati uwizera amacambo yanjye akizera uwantumye uyu afise ubugingo budashira upfutse ivyo rero hari kidengeri cyuzuye amazi hazoba umwanya ukwiye wo kubatiriza reka dusenge data wo mu ijuru ubu butumwa bwacikaguritse rino joro mu ijwi risaraye nkemu yera ategerezwa kuba yagiye ahantu yagiye aho yategerezwa kuja kandi hari benshi mwami rino joro nka 15 canke 20 badugije ibiganza vyabo yuko bashaka umurongozi batahuye ko bariko bagerageza kwihenda gabo bagerageza kuvuga bati meze neza ariko hari yepfo barazi ko atari ko kandi barashaka kukumva wewe mwami, barashaka umurongozi, barashaka kwiyandikisha kugura urugendo. Ntibazi ingene baboshika hariya, nta n'umwe azi ingene yobashikana hariya, ni wewe gusa. Baraje ku murongozi w'Imana yategekanijwe, mwemu yera, badugije ibiganza vyabo. Ewe mwemu yera, ukaba n'umurongozi, manukira kuraba uribo, harira icayi carico cose, baharira ibigayitanyo vyabo, bakiri binjize mu mubiri wa Kristo muri iri joro, aho bashobora kumva ubushobozi bw'Imana bubashwaye buciye muri wo, bubarongorera kubamanukana kuri Yorodani, haheze baja bahetse Yorodani, bubinjize mu gihugu gisezera. Ese bogena neza na neza mu ijambo ryavuze riti mwihane, hanyuma muheze mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ese botegerezwa kujana iyindi y'inzira, bafashe bagende na ijambo, kuko ariwe azuzobarongora izo nizo ntambuko z'ukuduga, gushikaho tuzoshobora kumva wa murongozi bidushoboze. Mwamese boba abawe bari mu biganza vyawe nkisha ambu wiharije, nta muntu yoshobora kubakura. Yo ndizera ko ubakira nk'abantu bacunguwe, ndizera ko badugije ibiganza byawe, ntiboshoboye ivyo kubwo atakintu cavuganye nabo. Uyo yari wewe mpemu yera, ukaba n'umurongozi. Barabona yuko cagiye cegereje, igipfungu kiriko kiraza ku isi, umunezero udasanzwe wo kwizerani, n'ibindi biriko biriyungira hamwe, amashengero ari mu runana akoranira hamwe. Kandi ewe Mana, mbega ukugene bagerageza kuvuga bati abafise bose ikintu kidatahuritse, ndakeka bategerezwa kuva hano baje Alaska. Ibi byose bitera ubwoba, si bishasha kuri twebwe. Wa murongozi mukuru yaratweretse ibyo biciye mu nzira y'ijambo, turiko tubicamo gusa mu mugabane waryo. Mana Data, wavuganye nabo muri iri joro, nanje ndabagushikirije nk'umugabane w'ijambo mu izina rya Yesu. Nibyo mu gihe twicaye kuri iyi ntebe Data, hari udutambara tw'abagwayi, abana kana akabakiri bato, nkumbure umuvyeyi kanaka, mushiki wacu kanaka, n'ibipfungo bito bito vy'umushatsi vyijinjijwe muri uwo mwene Data kanaka. Rero ndavyakiriye, nivyo turigishwa muri Bibiliya yuko udutambara n'uduhuzu twakoze ku mubiri wa Pawulo twakora ku bagwaye barakira, impemu mbi zikabavamo. Rero turatahura mwami yuko Pawulo yari umuntu, yari umuntu asanzwe, ariko yari afise kwa gusigwa kwa mpemu yera kwari kuriwe, ariko kwahezagiye turya dutambara bivanye n'ukwizera bari bafise ko yari intumwa yawe. Rero Pawulo yaravanywe muri twebwe, ariko surya murongozi waracari hano. Kandi Mana, ndasaba yuko wohezagira utu dutambare, se umurongozi yobarongorera harya hano bakaguhebera vyose. Tubarigwa kandi yuko igihe Abisirayeli bakurikira umurongozi wabo, hanyuma baraheza bashika kuri Yorodani, bambe neza na neza ku kiyaga gitukura, igihe bari mu byo bategerezwa gukora barahagaritswe, hanyuma umurongozi arabarongora gushikayo wiki kwerekana ubwiza bwiwe. Kandi mu gihe ivyigiziro vyose vyarangira, niho Imana yaraba biciye muri ya nkingi y'umuriro, mbere na ca kiyaga gishaje gipfuye kiratinya gica gisubira inyuma, haca hacika inzira y'Abisirayeli berekeza mu gihugu c'isezerano. N'ukuri mwami, we uracari ya Mana nyene, nkumbure aba bantu n'abakristo, nkumbure bari mu byo wotegerejwe gukora, ariko bazanywa aha hantu ku ruhande kubw'ibyago byabateye. Nubarare biciye mu maraso y'umwami Yesu Kristo, irijo urya mu rwani zaraja gutinya subira inyuma, hanyuma bana bawe baze bakujabuka binjire mu gihugu c'isezerano ry'amagara meza. Dushoboze Data, ndabirungitse kuva mu mubiri wanje bije mu mibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo. Nshize imbere yawe iri koraniro kubw'ukwizera, ndabazanye ku gicaniro cy'ubwiza bw'Imana hiyo mwijuru, ku cifuzo cose bivuye ku ngwara, kuri ico cose kitagenda neza kuri byo, ico cose kigenda nabi mu buzima bwabo, Mana nubeze bahindurwe abawe, nubakize Data. Za nkombe zitsuzuye Yesu mumvazuye, Yesu mumva nuzigabanganye mu mibiri yabo ipfa, hanyuma ubahindura ibyaremwe bishasha muri Kristo. Bahamagara meza n'inkombe zikugira babashe kugukorera. Nibuka mwami, jewe ndi umushumba wawe, mfasha iyo mpagaze nkene y'amasengesho. Ndasaba yuko mpemu yera yoturongora, akadukoresha, akatuyobora gushika wa munsi tuzobona Yesu Kristo amaso mu yandi, muri kwa kuzuka mu bwiza bwiwaho, tuzomusanganira mu bico ku munsi w'izamugwa. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndamukunda. ndamukunda mweho kuko yankunze ubwa mbere yaguze agakiza kanje ku giti I Karuvariyo nivyo namba mudakunda na mwebwe ubwanyu mubonana muzokunda gute mutigeze kumumubona uwo mutigeze kubona rero igihe turirimba tuti ndamukunda ndamukunda reka turamukanye nuwo duhereranye mu munezero ntangere ndamukunda Imani guheza gire, imani guheza gire, imani guheza gire, imani guheza gire mwene data. Kugiti ikaruvariyo. Ubu ni muze dutariki ibiganza byacu tumwerekeza tumwerekeza ko ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere yaguza gakiza kanje ku giti karuvariyo kurya indirimbo nziza murashaka kumva imwe ndatahura yuko dufise umuvugabutumwa arongora indirimbo hanavuye Indianapolis ndizera ko aririmbira mu ikoraniro ry'ikade uko n'ukuri nibyo mushingana ico nico kibanza ciwe cishengero ry'ikade ni bangahe mu mwibuka yemwe bagenzi imana ihe umunezero ubugingo bwiwe bw'igiciro inyoni yo mu kirere iririmba umugore nakunze kumva aririmba neza kurusha uwo ari we wese nigeze kumva aririmba mu buzima bwanje yari umukenyezi wa Kader yaririmba ati imbere yo kupfa mu cyumba cyawe muri iki gitondo wiyumviriye gusenga mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu ngo akubere inkinzo uyu munsi neza ku rundi ruhande rw'ibarabara igitondo kimwe mu kazi ugatoye ikivyumva bibiri naravyutse niteguye gutya cana iziko riranka aranka kwaka naragerageza kuryatsa hanyuma umuyaga ukaza ukarizimiriza neza ku mumaso kandi hari hakanye kandi nari hafi kubibarafu n'ibarafu yuzuye hasi jewe na je ata kirato nambaye ngerageza kwatsa iri ziko rya kera ry'icumba iriko umuringo tujana ku ibarafu kwifuru kandi gusana meza na jewe twari tumaze igihe gitoya twubatse urwacu kandi nariko ndagerageza urwo rukwi rwa kera rwari rutose maze kurukanka kwaka rero rwari nari nicaye aho maze ndiyumvirani yo mana we ndagerageza ubugira kandi nategerezwa kuja ku kazi hanyuma mpuhe iryo ziko rya keruku naramvuye ukuboko maze natsi radio hanyuma atangura kuririmba ati mbega imbere yo kuva mu cyumba cawe mu gitondo winyumviriye gusenga naciye nikubita hasi gusa mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu nkinkinzu no munsi yo Yesu kuntu nkunda kumviriza urya mugore Nina jabukuruza igihe kimwe nizera ko nzokumva umupfaso ni Kaderi yicaye hariya murazi namye niha gahunda kuva kera kuri uyu ruhande rw'uruzi hari giti cyami gitota hayo murabizi igiti cy'ubugingo hanyuma hariya kuru rundi ruhande rw'uruzi hari umugwi w'abaririmbyi rw'abamarayika baririmba ijoro n'umurango kuko hariya tajoro ribayo ndabaririmba umunsi wose murabona nzokwitorera ikibanza maze niyicarire nyuma hanyuma ndabumviritse nizera ko nzokumva umupfaso ni Kaderi hariya imana iguhezagire hezagire mwene data nibagiye izina ryiwe nirihega mwene data ned warumana araririmba ubu mwene data warumana ndanezerewe kuba hamwe nawe muri iri joro